Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yohana ikigabane cya mbere. Mu ntango jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mu ntango. Byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Niwe yazanywe no kubicabona ngo ashingire intaho umuco, kugira ngo bose bizere kubwiwe. Siwe yari wa muco, ariko kwari ugushingira intaho umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu byiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose bakamwizera, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko babyawe n'Imana. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinega ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana mushingira intahe arasemerera ati:
uwo niwe navuze ko uza inyuma yanjye niwe yari uwa mbere kuri jyewe, kuko yariho ntarabaho.
Kandi twese twahawe kuvyuzuye muri we, tugirirwa ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Kuko ivyageze vyazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo. Nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. Umwana w'ikinega bamugikiriza cyase niwe yayimenyekanishije. Uku niko Yohana yashinze intahe igihe Abayuda bamutumaka abaherezi n'Abalewi bavuye i Yerusalemu ngo bamubaze bati:
uri inde?
Nawe arabyatura ntiyahisha ukuri, arabyatura ati:
si jye wa Kristo.
Baramubaza bati:
none se bimeze bite, uri Eliya?
Ati:
sindiwe.
Bati:
uri wa muntu avugishwa n'Imana?
Ati:
oya.
Baramubaza bati:
none uri inde ngo tujye kwishyura abadutumye? Kuri wewe wivuga ute?
Ati:
ndijwe ry'usemera mu bugaragwa rivuga ko mugorora inzira y'Uhoraho nk'uko avugishwa n'Imana Yesaya avuze.
Kandi abo batumwe bari abafarisayo, baramubaza bati:
none ubatiriza iki kutari Kristo, ntube Eliya canke wa muntu avugishwa n'Imana?
Yohana arabishura ati:
jyewe mbatiza mu mazi, hagati muri mwebwe hahagaze uwo mutazi, niwe azi inyuma yanjye, kandi jyewe ntibimbereye gupfundurura akagozi k'ibirato byiwe.
Ivyo vyabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani aho Yohana yabatiriza. Bukeye bwahabona Yesu aza kuri we, aravuga ati:
umuhagatsi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Uwo ni we navutse nti: inyuma yanjye hazoza umuntu yari uw'imbere kuri jyewe, kuko yariho ntarabaho. Nanjye sinari bwamumenye, ariko kugira ngo yereke Abisirayeli icyo cyatumye nanjye nza mbatiza mu mazi.
Kandi Yohana ashinga intaha ati:
nabonye mwema amanuka ava mu ijuru asa n'inuma aguma kuri we, kandi jyewe sinari bwamubone, ariko uwantumye kubatiza mu mazi ni we yambariye ko nzobona mwema amanuka mujyeko akamugumako, ni we abatiza muri mwemu yera. Nanjye narabibonye, narabishingiye intaha y'uko wari umwana w'Imana.
Bukeye bwaho Yohana yongeye guhagararana na babiri mu bigishwa biwe, yitegereza Yesu agendagenda, aravuga ati:
ng'umwagazi w'intama w'Imana.
Abo bigisha babiri bumvise uko avuga bakurikira Yesu. Yesu akebutse abona bamukurikiye, arababaza ati:
murondera iki?
Baramubwira bati:
Rabi.
Risobanurwa ngo mwigisha.
Usembereye hehe?
Arababwira ati:
nimuze muharabe.
Nuko baragenda, babona aho yatsindaro basibira hari uwo munsi hari nk'isaha 10. Andrea mwene nyina wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Uwabanza kurondera mwene nyina Simoni aramubwira ati,
twabonye Mesiya,
risobanurwa ngo Kristo, amujana kuri Yesu. Yesu aramwitegereza aramubwira ati,
uri Simoni umwana wa Yohana, uzokwitwa Kefa,
risobanurwa ngo Petero. Bukeye bwaho Yesu agomba kuvayo ngo aje Galilaya, abona Filipo aramubarira ati,
nkurikira.
Kandi uwo Filipo iwabo ni Betsaida, igisagara c'iwabo wa Andrea na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati,
uwo Mose yanditse mu byagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika twamubonye, ni Yesu w'i Nazareti umwana wa Yosefu.
Natanayeli aramubaza ati,
mbega i Nazareti hova iciza?
Filipo aramubwira ati,
nuturabe.
Yesu abona Natanayeli aza kuri we amuvuga kati,
ehe umwisirayeli by'ukuri atari mu buryarya.
Natanayeli aramubaza ati,
wamenye yehehe?
Yesu aramwishura ati,
Filipo ataraguhamagara, aho wari munsi y'umusukoni nakubonye.
Natanayeli nawe aramwishura ati,
mwigisha, uri umwana w'Imana, ni wewe mwami w'Abisirayeli.
Yesu aramwishura ati,
wijejwe nuko ndakubwiye ko nakubonye uri munsi y'umusukoni, uzobona ibiruta ivyo.
Arongera aramubwira ati,
nukuri ndababwira koko yuko muzobona ijuru rikingurutse, kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu.
Yohana ikigabane cya kabiri. Ku igenekerezo rya gatatu haba ubukwe i Kana i Galilaya, kandi nyina wa Yesu niho yarari. Yesu nawe atorerwa ubukwe ngo n'abigishwa biwe. Maze umuvinyu ukamye, nyina wa Yesu aramubarira ati,
nta muvinyu bafise.
Yesu aramwishura ati,
duhuriye hehe ga nyina wanje? Igihe canje ntikiragera.
Nyina abwira abakozi ati,
icyo babwira cyose mugikore.
Hariho impanga z'intango zitandatu z'amazi zabajwe mu mabuye, zateretsweho kubw'ukwihumanura nk'uko umugenzi w'Abayuda wari uri, imwe imwe yuzuzwa n'ibibindi bibiri canke bitatu. Yesu arababarira ati,
nimwuzuze izo ntanga amazi.
Bazuzuza kugeza ku mbiga. Arababarira ati,
mudaha ubunyene mushire umuteretsi mukuru.
Baramushira. Umuteretsi yumvirije amazi yahindutse umuvinyu ntiyamenye ivuye, ariko abakozi badasha amazi bari babizi. Uwo muteretsi ahamagara umukwe aramubwira ati,
umuntu wese ahora abanza gutereka umuvinyu uryoshe, maze bahimba akabaha izitaryoshe, ariko wohize iryoshe nizo wabitse gushitsa.
Iryo ni ryo tanguriro ry'ibimenyetso Yesu yakoze ari i Kana i Galilaya, yerekana ubwiza bwiwe, kandi abigisha biwe baramwizera. Hanyuma y'ibyo amanuka i Kaperinawumu, bona nyina n'abavukanyi biwe n'abigishwa biwe, amarayo iminsi itari myinshi. Kandi Pasika y'Abayuda yari hafi, Yesu aduga i Yerusalemu. Asanga mu rusengero abadandarizaho inka, intama, inuma n'abavunja amahera bicaye. Atsiba imigozi ayigira nk'ikimoko, abahinda mu rusengero bose n'intama n'inka, asesa amahera y'abariko baravunja, ahenura imeza zabo, abarira abadandaza inuma ati,
nimukureho ibyo, ntaco muhindura inzu ya Data kuba inzu y'isoko.
Abigishwa biwe bibuka ko handitse ngo, ishaka ry'inzu yawe rizondya. Abayuda baramubaza bati,
utwereke ikimenyetso ki gituma ukora ivyo?
Yesu arabishura ati,
nimusambure uru rusengero, nanje nzoruhagarika mu minsi itatu.
Maze Abayuda bati,
uru rusengero rwubatswe imyaka 46, none wewe uzoruhagarika mu minsi itatu?
Ariko we yavuga urusengero rw'umubiri wiwe. Nuko amaze kuzuka mu bapfuye, abigisha biwe bibuka yuko yari yaravuze ivyo, bemera icanditswe na rya jambo Yesu yavuze. kandi yari Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, benshi bizera izina ryiwe babonye ibimenyetso akora. Ariko Yesu we ntiyabishimira, kuko yaraza abantu bose, ntiyarinda ko hogira ushingira intahe by'umuntu, kuko ubwiwe yaraza ibiri mu muntu. Yohana ikigabane cya gatatu. Hari umuntu mu Bafarisayo yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu Bayuda. Waza kuri we mu ijoro aramubwira ati:
"Mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko atamuntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora kiretse Imana iri kumwe nawe."
Yesu aramwishura ati:
"Nukuri ndakubwire koko, iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana."
Nikodemu aramubaza ati:
"Umuntu ashobora ate kubyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka?"
Yesu aramwishura ati:
"Nukuri ndakubwire koko, iyo umuntu atabyawe n'amazi na mwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mwemu naco ni mwemu. Ntutangazwe n'uko ndakubwiye nti murakwiye kuvyaga ubwa kabiri. Umuyaga uhuhuta aho ugomba, nawe ukumva igihuhuta cawo, ariko ntumenya aho uva n'aho uja. Uko ni kwamera uvyawe na mwemu wese."
Nikodemu aramubaza ati:
"Ivyo bishoboka bite?"
Yesu aramwishura ati:
"Ni wewe mwigisha w'Abisirayeli kandi ntutahura ivyo. Nukuri ndakubwire koko, twebwe tuvuga ico tuzi kandi dushingira intahe ico twabonye, ariko ntimwemere igishinga ntahe cacu. Ko nababwiye iby'isi ntimwemere, none muzokwemera mute ninababwira iby'ijuru? Ntawaduze mu ijuru atari uwamanutse ava mu ijuru, niwe mwana w'umuntu wo mu ijuru. Kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Uko Imana yakunze urukundo abari mu isi, arirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Uko Imana itatumye umwana wayo gucira urubanza abari mu isi, ariko yamutumye ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uku niko gutsindwa, kuko umuco waje mu isi, ariko abantu bagakunda umwiza kuruta umuco, kuko ibikorwa byabo ari bibi. Kuko ukora ibibi wese yanka umuco, kandi ntaza ku muco kugira ngo ibikorwa byiwe ntibihanwe. Ariko ukora iby'ukuri aza ku muco kugira ngo ibikorwa byiwe biseruke ko byakorewe mu Mana."
Hanyuma y'ibyo Yesu ajana n'abigishwa biwe mu gihugu cy'i Yudaya, ateba nayo nabo abatiza. Kandi Yohana nawe yabatiriza ahitwa Yinoni hafi y'i Salimu, kuko aho hari amazi menshi, abantu baraza bakabatizwa, kuko Yohana atari bwashirwe mu ibohero. Habyuka ibihari ku bigisho ba Yohana n'Umuyuda ku byo kwihumanura. Baza aho Yohana ari, baramubwira bati:
"Mwigisha, uwo mwari kumwe hakurya ya Yorodani, umwe washingira intahe, erega nawe ariko arabatiza, kandi bose baza kuri we."
Yohana arabishura ati:
"Ntacyo umuntu ashobora kwironsa ubwiwe atajya kwivuye mu ijuru. Nimwe bwanyu mushingira intahe yuko navuze nti, si jyewe Kristo, ariko natumwe kumwitangira imbere. Uwawe umugeni niwe mukwe, ariko umugenzi w'uno mukwe amuhagarara iruhande amwumva, anezerwa cyane n'ijwi ry'umukwe, nuko ako kanyamuneza kanje karashitse. Ujya akwiye gukuzwa, nanjye ngigwe muto. Wavuye hejuru niwasumba bose, uwo mu isi aba ari uwo mu isi nyene, avuga iby'isi. Wavuye mu ijuru niwasumba bose, icyo yabonye kandi yumvise nico ashingira intahe. Ariko gushinga intahe kwiwe nawe ukwemera. Uwemeye gushinga intahe kwiwe wateye igikumu ngo Imana ni ukuri. Uwo Imana yatumye niwe avuga amajambo y'Imana, kuko idatanga mwe mu kungero. Se arakunda umwana kandi yamuhaye byose abishyira mu kuboko kwiwe. Uwizeye umwana arafise ubugingo budasira, ariko utumvira umwana ntazoba n'ubugingo, ariko ishavu ry'Imana riguma kuri we."
Yohana ikigabane cya kane. Umwami Yesu amenye ko abafarisayo bumvise yuko aronka abigishwa benshi kandi abatiza benshi arusha Yohana, ariko Yesu ubwiwe siwe yabatiza, barabigishwa biwe. Avi Yudaya asubira Galilaya, yumva akwiye guca i Samariya. Nuko ashika ku gisagara c'i Samariya citwa Sukara, hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Yesu ananijwe n'urugendo apfa kwicara ku iriba hari nk'isaha zitandatu. Haza umugore w'umusamariya akazi kuvoma. Yesu aramubwira ati,
numpa utwo kunywa.
Kuko abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya, uno musamariya akazi aramubaza ati,
wewe uri umuyuda, none usaba amazi uteje nde umusamariya akazi?
Ni kuko abayuda n'abasamariya banenana. Yesu aramwishura ati,
iyo uba wari uzi ingabire y'Imana ukamenya n'ugusavye ngo mutwo kunywa uwari we, nawe ubu umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo.
Wa mugore aramwishura ati,
mugenzi, ko ataco kuvomesha ufise kandi riba rikaba ririrerire, ubwo ayo mazi y'ubugingo yakura hehe? Mbega urutasogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iri riba yanywa amazi yaryo, ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe.
Yesu aramwishura ati,
unywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri w'imbizi y'amazi yiburukaza n'ubugingo budashira.
Uwo mugore aramubwira ati,
mugenzi, mpa rero ayo mazi sinzogira inyota kandi sinzogaruke kuvoma ino hose.
Yesu aramubwira ati,
genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruke ino.
Uwo mugore aramwishura ati,
nta mugabo mfise.
Yesu aramubwira ati,
uvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo batanu ariko ubu ufise ubusa umugabo wawe, ivyo ubivuze ukuri.
Uno mugore aramubwira ati,
mugenzi, ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uwo musozi, ariko mweho mugira ngo i Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa.
Yesu aramubwira ati,
nyizeranye na wanje, igihe kija kuza si kuri uwo musozi canke i Yerusalemu muzosengera Data. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mpemu no mu kuri, kuko Data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mpemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpemu no mu kuri.
Nyamugore aramubwira ati,
ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo, uwahazozira ni wazoduserurira vyose.
Yesu aramubwira ati,
ni jewe nyene turiko turavugana.
Buna bigisho biwe barashika batangazwa nuko avugana n'umugore, ariko nta wavuze ati, urondera iki cahe ngo muvuganira nawe iki? Maze uno mugore asiga umubindi wiwe hano asubira mu gisagara, abwira abantu ati,
nimuze murabe umuntu ambara ibyo nakoze vyose, nambari we Kristo.
Bava mu gisagara ngo bamusange yari. Batarashika abigisho baramwinginga bati,
mwigisha, ehe fungura.
Arabishura ati,
jewe mfise ivyo kurya mwebwe mutazi.
Abigisho arabazanya bati,
mbega hari wamuzana ivyo kurya?
Yesu arababwira ati,
indya zanje no gukora icu wantumye agomba no guheraheza igikorwa ciwe. Mbega mwebwe ntimuvuga ngo hasigaye ameza niyimbura rikagera? Ehe ndababwire, nimwunamura amaso yanyu murabe imirima ireze igeze kwimbura. Umwimbuzi aragerwa yegeraniriza ivyimburwa mu bugingo budashira, kugira ngo uwubiba n'uwimbura banezeranwe. Kuko muri ivyo arihira ijambo rimenyekanira ko ari iry'ukuri ngo habiba umwe hakimbura uwundi. Nabatumye kwimbura ibitabatamije, abandi baratamye, namwe mwashikiye mu vy'ubutame bwabo.
Benshi mu basamariya bo muri ico gisagara bamwizera kubwa amajambo ya wa mugore yavuze ashinga intahati,
ambari ivyo nakoze vyose.
maze abasamariya baje ahari baramwinginga ngo agumi wabo asibirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta ba mbere kuko biyumvi ijambo ryiwe, maze babwira uwo mugore bati,
ubuho ntitwizeye kubw'amajambo yawe gusa, kuko natwe twiyumviye kandi tumenye ko wari umukiza w'isi by'ukuri.
Iyo minsi ibiri ishize ava yaje i Galilaya, kandi Yesu ubwiwe yashinze intahe y'uko umuntu avugishwa n'Imana atagira icubahiro mu ntara y'iwabo. Ashitse i Galilaya, Abanyagalilaya baramwakira kuko babonye ibyo yakoreye Yerusalemu byose muri ya minsi mikuru, kuko nabo bari bagiyeyo mu minsi mikuru. Maze asubira kuji Kana i Galilaya, hamwe yahindurira amazi agacika umuvinyo. Hari umutwara twarira umwami, umwana wiwe w'umuhungu yari arwariye i Kaperinawumu. Uwo yumvise ko Yesu avuye i Yudaya ashitse i Galilaya, aza kuri we aramwinginga ngo amanuke gukiza umwana wiwe, kuko yari ku mfiro. Yesu aramubwira ati,
iyo mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza ntaho mwizera namba.
Uwo mutwara ati,
mugenzi, ngwino sumanuke umwana wanje atarapfa.
Yesu aramubarira ati,
niwigire, umwana wawe ni muzima.
Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye aragenda, ariko aramanuka abantu biwe baramusanganira bati,
umwana wawe ni muzima.
Abasiguza cyane igihe yatanguye koroherwa, baramubwira bati,
ejo ku isaha indwi niho umururumbo wamuvuyeko.
Maze saca amenya ko hari muri nyasaha nyene Yesu yamubwiriyemo ati, umwana wawe ni muzima. Arizera ubwiwe nawo mu rugo rwiwe bose. Icyo nico kimenyetso cya kabiri Yesu yakoze avuye i Yudaya ashitse i Galilaya. Yohana ikigabane cya gatanu. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, Yesu aduga i Yerusalemu. Kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari kidengeri mu Giheburayo cyitwa Betesida, cyari kamabaraza atanu. Muri yo hari haryamye abantu benshi barwaye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse. Bari barorereye kwa amazi azikuruka, kuko rimwe rimwe umumarayika yamanuka aja muri kino kidengeri akazikurura amazi. Maze witangiye gutambukiramwo amazi azikurutse niwe yakira indwara yamufashe iyo ariyo yose. Hariho umuntu yari afise indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati,
wumva ugomba gukira?
Unarwaye aramwishura ati,
mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri y'amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza ubundi akandanga gushungurukiramo.
Yesu aramubwira ati,
va hasi, ikorera ikirago cawe ugende.
Buno nyene uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Ariko uwo munsi hari ku isabato. Nuko Abayuda babwira uwakijijwe bati,
erega ni ku isabato ntivyemegwa ko wikorera ikirago cawe.
Nawe arabishura ati,
uwankijije niwe yambariye ati, ikorera ikirago cawe ugende.
Baramubaza bati,
uwo muntu ninde yakubariye ngo ikorere ugende?
Ariko uwakijijwe ntiyarazi uwo ari we, kuko Yesu yaciye yigira, kuko aho hantu hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati,
raba wakize, ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzobone ibiruti vya mbere.
Uno muntu aragenda abwira Abayuda ko ari Yesu yamukijije. Nico catumye Abayuda bahama Yesu kuko yakoze ivyo ku isabato. Yesu arababwira ati,
Data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora.
Nico catumye Abayuda barushiriza kurondera ingene bomwica, kuko atakengereye isabato gusa, ariko agataka kita Imana ko ari se bwite akiringaniza n'Imana. Nuko Yesu asubira kubabwira ati,
nukuri nukuri ndababwire, ntacu umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana acabikora kuno. Kuko se akunda umwana akamwereka ibyo akora byose ubwiwe, kandi azomwereka ibikorwa biruta ibyo kugira ngo mwebwe mutangare. Nk'uko se azura abapfuye akabaha ubugingo,
niko n'umwana w'ubuginga bagomba. Kuko Satani umwe acira urubanza, ariko imanza zose yazishikirije umwana, ngo bose bubaha umwana nk'uko bubaha se. Utubaha umwana ntaba yubaha se yamutumye. Nukuri ndakubwire koko, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye, niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshigwa mu rubanza, ariko abavuye mu rupfu, ashitse mu bugingo. Nukuri ndakubwire koko, igihe kiza kandi kirashitse, abapfuye bazokumvira ijwi ry'umwana w'Imana, kandi abazoryumva bazoba bazima. Nk'uko sari n'ubugingo muri we, niko yahaye umwana kugira ubugingo muri we nawe. Yamuhaye ububasha bwo guca imanza, kuko ari umwana w'umuntu. Ntimutangazwe n'icyo, kuko igihe kija kuza, aho abari mu mva bose bazokumvira ijwi ryiwe, bakazivamwo. Abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, abakoze ibibi bakazukira gutsindwa n'urubanza. Ntacyo nshobora gukora nigeneye, uko numvise niko nje urubanza, kandi urubanza nje rurabereye, kuko ntarondera ibyo nigombera, ariko ndondera ibyo uwantumye agomba. Asangwa nishingira intahe, intahe yanje ntizoba ari iy'ukuri, ariko hari uwundi ashingira intahe, nanje nzi yuko intahe yiwe ashingira ari iy'ukuri. Mwebwe mwatumye kuri Yohana, ashingira ukuri intahe, mugabo jewe sindinda gushingirwa intahe n'umuntu, ariko icyo mvugiye ibyo ni ukugira ngo mukizwe. Uwo yari itara ryaka rikabonesha, kandi namwe mwamaze igihe muhimbawe n'ukwaka kwiwe. Ariko jewe mfise ikinshingira intahe kuruta Yohana, kuko ibikorwa Data yampaye ngo ndabiheraheze, ibyo bikorwa nyene nkora nibyo binshingira intahe yuko Data ari we yantumye. Kandi Data yantumye niwe anshingira intahe. Naho murumva ijwi ryiwe, kandi ntimurabona ishusho yiwe. Bitaye ko ntimufise ijambo ryiwe riguma muri mwebwe, kuko uwo yatumye mutamwizeye. Mwebwe murasoma mwitonze mu byanditswe, kuko mugira ngo muri ibyo niho mufise ubugingo budashira, kandi ari byo binshingira intahe, ariko mukanka kuza kuri jewe ngo muronke ubugingo. Singomba guhimwa n'abantu, ariko mwebwe ndabazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. Jewe naje mu izina rya Data, ntimwanyakira, nihagira uwundi aza mu izina ryiwe ubwiwe, we muzomwakira. Mwoshobora kwizera mute, ari mwebwe mwubahana, ariko icyubahiro kiva ku Mana imwe nsa mutakirondera. Ntimugire ngo nzobarega kuri Data, hariho ubarega, ni Mose uwo mwishimiye. Iyo mwizera Mose, nanje muba munyizeye, kuko ari ibyanje yanditse. Ariko nimutizera ibyo uwo yanditse, amajambo yanje muzoyizera mute?
Yohana, ikigabane cya gatandatu. Hanyuma y'ibyo Yesu avayo, yigira hakurya y'ikiyaga cy'i Galilaya cyitwa Tiberiya. Ishengero ryinshi riramukurikira, kuko ribonye ibimenyetso akora ku barwayi. Yesu aduga umusozi, yicara nayo n'abigisha biwe. Kandi iminsi mikuru ya Pasika y'Abayuda yari hafi. Yesu yunamutse, abona ishengero ryinshi riza kuri we, abaza Filipo ati,
"Tugurira hehe imitsima ngo barye bose?"
Icyatumye avuga atyo kwari ukumugeza, kuko ubwiwe yari azi icyo agira kore. Filipo aramwishura ati,
"Imitsima y'idenari y'amajana abiri niyo bakwira, naho umuntu wese yahabwa gatoya."
Umwe mu bigishwa biwe ni Andereya mwene nyina wa Simoni Petero, aramubwira ati,
"Hano hari umuhungu n'udutsimba dutanu twa sayiri n'udufi tubiri, ariko tumaze iki mu bantu bangana uko?"
Yesu aravuga ati,
"Nimwice ariko abantu."
Kandi aho hantu hari ibyatsi byinshi, nuko abantu baricara, igitegere cyabo cyari nk'ibihumbi bitanu. Maze Yesu yakira ya mitsima, arayihezagira, ayigaburira abicaye, n'ifi nazo nk'uko bagomba. Bamaze guhaga, abwira abigishwa biwe ati,
"Nimwegeranye utumanya gutwa imisigazwa, ntihagire igipfu ubusa."
Baratwegeranya, buzuza ibiseke 12 by'utumanya gutwa ya mitsima 5 ya sayiri, utwa bariye bashigaje. Bano bantu babonye ikimenyetso akoze, baravuga bati,
"Nukuri ni wa muntu avugishwa n'Imana yari akwiye kuza mu isi."
Yesu amenye ko bagira baze kumufata ngo bamwimike, asubira ku musozi ari wenyine gusa. Buhwibiriye, abigishwa biwe bamanuka ku kiyaga, batambukira mu bwato, bajabuka baja hakurya y'ikiyaga i Kaperinawumu. Bwateranye Yesu atarabashikira, ikiyaga gitangura kuzungazunga kuko umuyaga mwinshi uhuhuta. Bamaze gusoza nka stadiyo 25 canke 30, babona Yesu agendesha amaguru hejuru ku kiyaga ariko aregera ubwato, nabo baratinya. Maze arababwira ati,
ni jewe ntaco mutinya.
Bumva bakunze kumushira mu bwato, buno nyene buca bushika imusozi aho baja. Bukeye bwaho, rya shengero ryari rihagaze hakurya y'ikiyaga rimenye ko atabundi bwato bwari hatari bumwe, kandi yuko na Yesu atajanye n'abigishwa biwe mu bwato, ariko abigishwa biwe nibo bari bijanye. Mugabo hari amato ajabuka ava i Tiberiya afata hafi ya hahantu baririye imitsima ihezagiwe n'umwami Yesu. Nuko iryo shengero ribonye ko Yesu atari hari n'abigishwa biwe n'abari uko, rija muri ubwo bwato nabwo rijabuka i Kaperinawumu rirondera Yesu. Bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati,
mwigisha wajino ryari?
Yesu arabishura ati,
nukuri nukuri ndababwire, ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya biyoka, ariko mukorere ibyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira, nibyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Imana Data yashyize ku ikimenyetso.
Baramubaza bati,
tugire dute ngo dukore ibikorwa by'Imana?
Yesu nawe arabishura ati,
igikorwa cy'Imana ngiki, nuko mwizera uwo yatumye.
Nuko baramubaza bati,
none ukora ikimenyetso ki ngo tukirabe tukwizere? Ukora ikimeze gite?
Basogokuruza bacu barirama no mu bugaragwa, nkuko byanditswe ngo yabahaye umutsima wo kurya uvuye mu ijuru.
Yesu arababwira ati,
nukuri nukuri ndababwire, si Mose yabahaye umutsima uvuye mu ijuru, Data ni wabaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo.
Baramubwira bati,
mugenzi na ntagize aho ruduha uwo mutsima.
Yesu arababwira ati,
ni jewe mutsima w'ubugingo, uwuza kuri jewe ntazosonza namba, kandi uwunyizera ntazogira inyota namba. Ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizeye. Icyo Data ampa cyose kiranshyikira, kandi uwoza kuri jewe sinomuhinda na gatoya, kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ibyo nigombera, ariko nazanywe no gukora ibyo uwantumye agomba. Kandi icyo uwantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nzokizure ku munsi w'iherezo. Kuko icyo ari cyo Data agomba, agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashyira, nanjye nkazomuzura ku munsi w'iherezo.
Buna Abayuda baramwidodombera kuko yavuze ati,
ni jewe mutsima wamanutse uva mu ijuru.
Bati,
usi wa Yesu umwana wa Yosefu, na se na nyina turabazi.
None avuga ate ngo namanutse mva mu ijuru?
Yesu arabishura ati,
ntacyo mugira imyidodombo muri mwebwe. Nta n'umwe ashobora kuza kuri jewe Data yantumye atamukwega kweze, nanjye nzomuzura ku munsi w'iherezo. Mu majambo y'abavugishwa n'Imana handitswe ko bose bazoba bigishijwe n'Imana. Uwumvise ibya Data wese akabyiga aza kuri jewe. Si ukugira ngo hari uwabonye Data atari uwavuye ku Mana, uwo ni we yabonye Data. Nukuri ndakubwire koko, uwizera afise ubugingo budashyira. Ni jewe mutsima w'ubugingo. Basogokuruza banyu barira manu mu bugaragwa barapfa, uwo ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru ngo umuntu awujya ko ntapfe. Ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru, nihagira uwujya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira, kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje utangirwa abari mu isi ngo bagire ubugingo.
Abayuda batana kwibirake bati,
uwashobora ate kuduha umubiri wiwe ngo turye?
Yesu arababwira ati,
nukuri nukuri ndababwire, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe amaraso yiwe, nta bugingo mwogira muri mwebwe. Urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje, niwe afise ubugingo budashyira,
nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Kuko umubiri wanjye ari icyo kurya cy'ukuri, n'amaraso yanjye ari icyo kunywa cy'ukuri. Uburyo umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye, aguma muri jewe, nanje nkaguma muri we. Nk'uko data w'ubugingo yantumye, nanje ndiho ku bwa data, niko undya n'abazobaho ku bwanje. Uwo ni wo mutsima wamanutse uvuye mu ijuru, si nk'uwo basogokuruza banyu bariye, ariko bagapfa, uburyo uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira.
Ibyo yabivugiye mu rusengero rw'Abayuda yigisha i Kaperinawumu. Nuko benshi mu bigishwa b'iyo babyumvise baravuga bati,
iryo jambo riragoye, hari uwo ryumva akarishobora?
Yesu amenye mu mutima ko abigishwa biwe bidodombera ibyo, arababaza ati,
mbega ibyo birabatsitaje? None bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu adugaje iyo yahora ubwa mbere? Impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntacumaze, amajambo ndababwiye n'impwemu n'ubugingo. Ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera.
Kuko Yesu yahereye ubwa mbere aza batizera bari bo, n'uzomuguru wari we. Kandi aravuga ati,
nicyo cyatumye ndababwira ko atawushobora kuza kuri jewe atabihawe na Data.
Kuva icyo gihe benshi mu bigisho biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijyana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati,
mbega namwe muragomba kwigira?
Simoni Petero aramwishura ati,
tuje kwandega mwigisha, ko ari wowe ufise amajambo y'ubugingo budashira, natwe twarizeye tumenya yuko wewe uri uwera w'Imana.
Yesu aramwishura ati,
mbega si jewe nabatoranije uko muri 12, ariko umwe muri mwebwe n'umwansi.
Yavuga Yudisi Kariyota, umwana wa Simoni, kuko ari we yagira azomugure, yari uwo muri bamwe 12. Yohana ikigabane cindwi. Hanyuma y'ibyo Yesu agendagenda i Galilaya, ntiyashaka kugendagenda i Yudaya kuko Abayuda barondera ingene bomwica. Iminsi mikuru y'Abayuda yitwa iy'amahema yari kirashika. Nuko abavukanye biwe baramubwira bati,
nuvino uji Yudaya, abigishwa bawe nabo barabe ibikorwa ukora, kuko atawogira icyo akora mu mpisho nawe ngo arondere kumenyekana, kuko livyo niwiserure mu bisi.
Kuko n'abavukanye biwe nabo batamwizera. Maze Yesu arabishura ati,
igihe cyanje ntikiragera, ariko igihe cyanyu cyo cyama kiriho. Abisi ntibabanka, ariko jewe baranyanka, kuko ndabavugira ibikorwa byabo ko ari bibi. Mwebwe nimuduge kumara iyo minsi mikuru, ariko jeho sindayiduga ko, kuko igihe cyanje kitaragera.
Ababwiye ibyo aguma i Galilaya. Abavukanye biwe bamaze kuduga i Yerusalemu kumara iyo minsi mikuru, nawe araduga ntiyiyerekana, ariko agenda mu mpisho. Maze Abayuda bamurondera muri iyo minsi mikuru bati,
mbega wa wundi ari hehe?
Haba ibyongosho byinshi mu ishengero bamuvuga, bamwe bati,
n'umuntu mwiza.
Abandi bati,
oya, arazimiza abantu.
Ariko nta n'umwe yamuvuze atobora, kuko batinye Abayuda. Ya minsi mikuru igeze hagati, Yesu aduga mu rusengero arigisha. Abayuda baratangara bati,
mbega uwo yakuye ubwenge hehe atigishijwe?
Maze Yesu arabishura ati,
izi nyigisho zanje si izanje, ni iz'uwantumye. Nihaba hari ugomba gukora ibyo uwakunda, azomenya izi nyigisho ko zavuye ku Mana, canke ko ndabivuga ndavyigeneye. Uwuvuga ibyo yigeneye aba yironderera icubahiro, ariko uwurondera icubahiro c'uwamutumye ni we w'ukuri, kandi nta kugabitanya kuba kuri muri we. Mbega Mose si we yabahaye ibyagezwe? Ariko muri mwebwe nta n'umwe yitondera ibyo byagezwe. Muronderera iki kunyica?
Ishengero riramwishura riti,
urimwo dayimoni, ninde ashaka kukwica?
Yesu arabishura ati,
nakoze igikorwa kimwe mwese muratangara. Mose yabahaye guhimbura igikoba c'ubugabo, mugabo ntikwavuye kuri Mose, ni kuri basogokuruza banyu, kandi muhimbura igikoba c'ubugabo umuntu ku isabato. None se, ko umuntu ahimburwa igikoba c'ubugabo ku isabato, kugira ngo icagezwe ca Mose ntimukirenge, None jewe mumpura iki ko kwisabato nakijije umuntu akwiye? Ntimupfe guca imanza kubiboneka, ariko muci imanza z'ukuri.
Bamwe mu Yerusalemu baravuga bati,
mbega uwo si wo bashaka kwica?
Yavuga ko ari amango nashoroha bamubwira. Mbega harya bakuru bemeye by'ukuri ko ari we Kristo?
Uwo ko tuzi aho yaturutse, ariko Kristo ahazozira ntawuzi aho azoturuka.
Nuko Yesu arasemerera yigisha mu rusengero ati,
jewe muranzi naho naturutse murahazi, kandi sinaje nitumye, ariko uwantumye n'uw'ukuri, mwebwe ntimumuzi, jeho ndamuzi kuko navuye kuri we kandi ari we yantumye.
Buno barondera ingene bomufata, ariko ntihagira uwumukoza ko n'intoke, kuko igihe ciwe kitari bwagere. Benshi mu ishengero baramwizera baravuga bati,
Kristo niyaza mugira ngo azokora ibitangaza byinshi birengera iby'uwo akora.
Abafarisayo bumvise ko ishengero rimuvugavugana ko ibyo mutwongoshwe, abaherezi bakuru n'abafarisayo batuma bagendanye kumufata. Maze Yesu aravuga ati,
hasigaye igihe gito nkiri kumwe namwe, hanyuma nkaja kuwantumye. Muzondondera ariko ntimuzombona, kandi iyo nzoba ndi ntimuzoshobora gushikayo.
Maze Abayuda baravugana bati,
mbega uwagiraje hehe aho twebwe tutazoshobora kumubona? Agiraje mu basabagiriye mu Bagiriki ngo azokwigisha Abagiriki?
Mbega iryo jambo tubwiye ni riki, ngo muzondondera ariko ntimuzombona, kandi ngo iyo nzoba ndi mwebwe ntimuzoshobora gushikayo?
Nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru, niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati,
namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ibyanditswe bivuga.
Ariko ivyo yabivuze kuri mpwemu wa bamwizera bagira bahabwe, kuko mpwemu atari bwatangwe, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Bamwe mu ishengero bumvise ayo majambo bati,
nukuru ni wa muntu avugishwa n'Imana.
Abandi bati,
uwo ni we Kristo.
Abandi bati,
oya, mbega Kristo yo v'i Galilaya? Mbega icanditswe n'ikivuga ko Kristo azova mu ruvyaro rwa Dawidi i Betelehemu, wa musozi Dawidi yabako?
Ishengero riramupfa, bamwe muri bo bashaka kumufata, ariko ntihagira n'umwe amukoza ko n'intoke. Nuko ba bagendanyi basubira ku baherezi bakuru n'abafarisayo, nabo barababaza bati,
ko mutamuzanye?
Abagendanyi barabishura bati,
erega ntiyigeze kuboneka umuntu avuga nkawe.
Abafarisayo barababaza bati,
mbega namwe mwajimijwe? Hari umukuru n'umwe yamwizeye cyangwa umufarisayo? Ariko abo bantu batazi ibyagezwe n'ibivume.
Nikodemu umwe yaza kuri we mbere, yari umwe muri bo, arababaza ati,
mbega ibyagezwe byacu biratsindisha umuntu batabanje kumwumva no kumenya icyo yakoze?
Baramwishura bati,
mbega nawe uri w'i Galilaya? Soma witonze urabe yuko hari uvugishwa n'Imana yova i Galilaya.
Bose baca baritahira. Yohana ikigabane cy'umunani. Yesu aja ku musozi wa Elayono mu gaturuturu, asubira mu rusengero, abantu bose baza ahari, aricara arabigisha. Abahinga b'ibyanditse bo n'abafarisayo bamuzanira umugore afashwa asambana, bamushira hagati baramubwira bati,
mwigisha, uwo mugore bamuturumbukiye ko ariko arasambana, kandi Mose mu byagezwe yatugeze kwicisha amabuye bena, none wewe uvuga iki?
Ariko ivyo babivuga ari kumugeza ngo bamukure ku rwitwazo rwo kumurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoke hasi, maze bakobeje kumubaza arunamuka arababwira ati,
utagira icyaha muri mwebwe naba ari wabanza kumutera ibuye.
Asubira kunama yandika hasi, nabo babyumvise basohoka isorosoro, uhereye ku wukuzi ugashitsa ku muto. Yesu asigara wenyine, bona wa mugore yari ahagaze hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati,
yewe mugore, bamwe bakureze bari hehe? Nta n'umwe aguciriye urubanza?
Nawe ati,
nta n'umwe mugenzi.
Yesu aramubwira ati,
nanje singucira urubanza, niwigire, uhera ubu ntuzosubire gukora icaha.
Yesu yongera kubabwira ati,
jewe ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntazogenda mu mwiza, ariko azogira umuco w'ubugingo.
Abafarisayo baramubwira bati,
ere gurishingira intahe, intahe yawe si yukuri.
Yesu arabishura ati,
naho jewe nishingira intahe, intahe yanje ni yukuri, kuko nzi iyo navuye niyonja, ariko mweho ntimuzi iyo navuye canke iyonja. Mwebwe muca urubanza nk'abantu, jeho nta n'umwe ncira urubanza. Kandi naho jewe noca urubanza, urubanza rwanje goba ugukuri, kuko ntari jenyene, ndi kumwe na Data yantumye. Kandi no mu vyagezwe vyanyu handitswe ko intahe ishinzwe n'abantu babiri ari yukuri. Jewe ndi uwishingira intahe, kandi na Data yantumye aranshingira intahe nawe.
Nabo baramubaza bati,
sari he?
Yesu arabishura ati,
nta jewe, nta Data, ntawe muzi. Iyo muba munzi, na Data muba mumuzi.
Ayo majambo yayavugiye mu iyakiriro ry'amashikanwa, ariko arigisha mu rusengero, kandi nta n'umwe yamufashe, kuko igihe ciwe kitari bwashike. Nuko yongera kubabwira ati,
jewe ndi mukuhava, namwe muzondondera, kandi muzopfira mu byaha byanyu, jewe iyo nja mwebwe ntimuzoshobora gushikayo.
Abayuda barabazanya bati,
mbega zokwiyahura, ko akize ngo yaje ntituzoshobora gushikayo.
Nawe arababwira ati,
mwebwe mwamutse hasi, jeho namutse iyo hejuru, mwebwe murabiyisi, jeho sindi uwiyisi. Icyo nico gitumye ndababwira ko muzopfira mu byaha byanyu, kuko nimutizera ko ndiwe, muzopfira mu byaha byanyu.
Nuko baramubaza bati,
urinde wewe?
Yesu arabishura ati,
ndicyo nababwiye uhereye ubwa mbere, ndafise ibyo kubabarira byinshi no kubacira urubanza, kandi uwantumye n'ubukuri, ibyo namwumvanye n'ibyo mvuga mu isi.
Ariko bo ntibamenya yuko ababwiye se. Nuko Yesu arababwira ati,
aho muzomanikira umwana w'umuntu niho muzomenya ko ndiwe, kandi ko ataco nkora nigeneye, uko Data yanyigishije niko ndabivuga. Kandi uwantumye turi kumwe nawe, ntiyansize jenyene, kuko jewe na ntaryo nama nkora ibimuhimbara.
Avuze ivyo, benshi baramwizera. Nuko Yesu abwira Abayuda bari bamwemeye ati,
nimwaguma mu ijambo ryanje, murabigishwa banje by'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegembya.
Baramwishura bati,
turi urubyaro rwa Aburahamu, ntawe twigeze kujakarira umuntu n'umwe, none uvuga ute ngo tuzohabwa kwidegembya?
Yesu arabishura ati,
nukuri nukuri ndababwire, ukora icaha wese n'umuja w'icaha. Umushumba ntiyamahangamye mu muryango, ariko umwana we yamahangamye. Umwana niyabaha kwidegembya, muzoba bidegembya nyakuri. Ndazi ko muri urubyaro rwa Aburahamu yamara murondera ingene mwonyica, kuko ijambo ryanje ritagira ikibanza muri mwebwe. Jewe mvuga ibyo nabonye kuri Data, namwe mukora ibyo mwumvise kuri So.
Baramwishura bati,
Aburahamu niwe Data.
Yesu arabishura ati,
iyo muba mu bana ba Aburahamu, muba mukora ibikorwa nk'ibya Aburahamu. Ariko none murondera ingene mwonyica. Umuntu yababariye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana, Aburahamu ntiyagize atyo. Mukora ibikorwa nk'ibya So.
Baramubwira bati,
twebwe ntituri ibivyarwa, dufise Data umwe n'Imana.
Yesu arababwira ati,
iyi Imana iba ari So, muba munkunda, kuko jewe naje mvuye ku Mana, sinaje nitumye, ariko niyo yantumye. Ni igiki gituma mutamenya imvugo yanje? Nuko mudashobora kumva ijambo ryanje. Mwebwe muri aba So wa mugarariji, kandi ibyo So yifuza nibyo mushaka gukora. Uwo yahereye mu ntanga ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri, kuko atakuri kuri muri we. Iyo avuga ibinyoma, avuga ibyiwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ari we se wabyo. Ariko jeho, kuko mvuga iby'ukuri, ntimunyemera. Ninde muri mwebwe yonyagiriza icaha nakoze? Ko mvuga ukuri, ni igiki gituma mutanyemera? Uw'Imana yumva amajambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana.
Abayuda baramwishura bati,
none se ntitwavuze ukuri kuri Umusamariya kandi kurimo dayimoni?
Yesu arabishura ati,
Jewe sindimwo dayimoni, ariko nubaha data, namwe ntimunyubaha. Jewe sininonderera icubahiro, ariho ukindonderera, kandi niwe gahinyusa. Nukuri ndakubwire koko, nihagira uwitondera ijambo ryanje, ntazobona urupfu gushitsa ibihe bidashira.
Abayuda baramubwira bati,
noneho turamenye kuri mwo dayimoni. Aburahamu yarapfuye, n'abavugishwa n'Imana nuko, ariko wowe uvuze uti nihagira uwitondera ijambo ryanje ntazokumviriza ku rupfu. Mbega uruta sogokuruza wacu Aburahamu, we ko yapfuye n'abavugishwa n'Imana nabo bakaba barapfuye, wiyita nde?
Yesu arabishura ati,
ninaba niha icubahiro, icubahiro canje kizoba ari ic'ubusa. Uwumpa icubahiro ni Data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu, yamara ntimumuzi, ariko jewe ndamuzi. Kandi ninavuga ngo sindamuzi, nzoba mbaye umunyabinyoma nkamwe, ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo ryiwe. Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa.
Nuko rero Abayuda baramubwira bati,
utaramara imyaka 50 warabonye Aburahamu?
Yesu arababwira ati,
nukuri nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho.
Baca batora amabuye yo kumutera, maze Yesu arihisha ava mu rusengero. Yohana ikigabane c'icenda. Ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigisha wiwe baramubaza bati,
mwigisha, ninde yakoze icaha, nuwo canke n'abavyeyi biwe ko yavutse ari impumyi?
Yesu arabishura ati,
ubu ntiyakoze icaha kandi si ababyeyi biwe, ariko n'ukugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere kuri we. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona, uhava bwira atawugishobora gukora. Nkiri mu isi ndi umuco w'isi.
Avuze ibyo acira amate hasi, aburungisha amatutwondo, araheza musiga utwo twondo ku maso, aramubarira ati,
genda wiyuhagire mu kidengeri Silowamu.
Silowamu risobanurwa ngo mutumwa. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka abona. Nuko ababanyi biwe n'abahora bamubona ko ari umusezi barabazanya bati,
mbega ubu si we yahora yicaye asegerereza?
Abandi bati,
niwe.
Abandi bati,
oya, nuwo basa.
Nawe arababwira ati,
ni jewe.
Nuko baramubaza bati,
mbega none amaso yawe yahumutse ate?
Nawe arabishura ati,
wa muntu yitwa Yesu yavurunze utwondo atunsiga ku maso, arambwira ko njya kuri Silowamu kwiyuhagira. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka.
Baramubaza bati,
ari hehe?
Ati,
sindahazi.
Umwe yahora ari impumyi bamujana ku Bafarisayo. Kandi uwo munsi wari Isabato, Yesu yavurunze kutwondo agahumura amaso yiwe. Abafarisayo basubira kumubaza ingene yahumutse, nawe arababwira ati,
yasize utwondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka.
Bamwe mu Bafarisayo baravuga bati,
uwo muntu ntava ku Mana kuko ataziririza Isabato.
Abandi bati,
mbega umuntu w'umunyabyaha yoshobora ate gukora ibimenyetso bingana bityo?
Baramupfa. Basubira kubaza umwe yahora ari impumyi bati,
wewe uvuga ko ari iki kuko yaguhumuye amaso?
Nawe ati,
nuvugishwa n'Imana.
Maze Abayuda ntibemere iby'uwo yuko yamye ari impumyi agaheza agahumuka. Kugeza aho bahamagariye ababyeyi b'uwahumutse, barababaza bati,
mbega uwo ni umwana wanyu mwebwe muvuga ko yavutse ari impumyi? None yahumutse ate?
Ababyeyi biwe barabishura bati,
ubu turazi ko ari umwana wacu kandi ko yavutse ari impumyi.
Ariko icyatumye abona ubu ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye twaho ntitumuzi. Mumwibarize n'umugabo arivugira.
Ababyeyi biwe bavugiye ibyo kuko batinya Abayuda, kuko Abayuda bari bamaze kuja ingingo ngo umuntu wese azokwatura Yesu ko ari Kristo acibwe mu rusengero rwabo. Nicyo catumye ababyeyi biwe bavuga bati, n'umugabo nimumwibarize. Maze bahamagara ubugira kabiri wa muntu yahora ari impumyi, baramubwira bati,
niwubaha Imana twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyavyaha.
Nawe arabishura ati,
naba ari umunyavyaha sindabizi.
icyo nzi ni kimwe nuko nari mumye none nkaba mbona.
Baramubaza bati
yakugiriye ate? Yahumuye amaso yawe ate?
Arabishura ati
namaze kubibabwira ariko nimwabyumvise. Mugombe riki gusubira kubyumva? Mbega namwe mugomba kuba bigishwa biwe.
Baramutuka bati
niwe wenyine urumwigishwa wiwe, natwe turabigishwa ba Mose. Twebwe tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko ntituza aho aturuka.
Wa muntu arabishura ati
erega biratangaje kumva ko mutaza aturuka, kandi ari we yahumuye amaso yanjye. Turazi ko Imana itumviriza abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo igomba uwo ni we yumviriza. Uhereye kera hose ntiwumvikanye ko hari umuntu yahumuye amaso y'uwavutse ari impumyi. Iyaba uwatavuye ku Mana ntacyo yashoboye gukora.
Baramwishura bati
wewe wavukiye mu byaha gusa gusa, niwe utwigisha.
Bamuhindira hanze. Yesu yumvise ko bamuhindiye hanze ajya kumuraba, aramubaza ati
mbega wizeye umwana w'Imana?
Nawe aramwishura ati
ninde ga mugenzi nkamwizeye?
Yesu aramubwira ati
wamubonye kandi niwe muriko muravugana.
Nawe ati
ndizeye mwami.
Araheza aramufukamira. Yesu aravuga ati
naje muri iyi si kuba gahinyuza ngo abatabona babone n'ababona babe impumyi.
Bamwe mu bafarisayo bari kumwe nawe bumvise ibyo bati
mbega natwe turi impumyi.
Yesu arababwira ati
iyo muba mwari impumyi ntacaha muba mufise, ariko noneho muvuga muti turabona, icyaha cyanyu cyamaho.
Yohana ikigabane cy'icumi.
Nukuri nukuri ndababwire, udaca mu irembo ry'urugo rw'intama ariko akuririra handi uwaba ari igisuma n'umwambuzi, ariko uca mu irembo niwe mwungere w'intama. Umuraririzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi ryiwe, ahamagara intama ziwe mu mazina yazo akaziturutsa, kandi yamaze guturutsa iziwe zose azija imbere zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. Ariko uwo zitazi ntizomukurikira namba, zomuhunga kuko zitaza amajwi y'abandi.
Yesu abacira uwo mugani, ariko bo ntibatahura ibyo ababwira ibyo ari byo. Nuko Yesu yongera kubabwira ati
nukuri nukuri ndababwire, ni jewe rembo ry'intama. Abanyitangiye imbere bose bari bisuma n'abambuzi, ariko intama ntizabumviye. Ni jewe rembo, kandi uwushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka akaronka ubwatsi butotahaye. Igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba, ukwica n'ugutikiza, nayo jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke busagutse. Ni jewe mwungere mwiza, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Ariko umucyangero atari umwungere bwite, n'intama ntizibi ziwe. Iyo abonye ibingira arije, ati intama gahunga, ibingira rikazisahura rikazishwiragiza. Arahunga kuko ari umucangero atababaye intama. Ni jewe mwungere mwiza, ndazi zanje n'izanje ziranzi, nk'uko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje. Kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nyene birankwiye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Igituma data nkunda nuko ndekura ubugingo bwanje ngo mpeze nsubire kubwakira. Nta n'umwe abunyaka kuko ndaburekura kubwanje, mfise ububasha bwo kuburekura, mfise n'ububasha bwo gusubira kubwakira. Icyo nicyo cyagezwe nahawe na data.
Abayuda bongera kumupfa kubw'ayo majambo, benshi muri bo bati
arimo dayimoni kandi yasaze, umumviririza iki?
Abandi bati
erega ayo majambo si nk'ayo uhagazwe ko na dayimoni. Bega dayimoni arashobora guhumura amaso y'impumyi?
Maze haza iminsi mikuru yo kwibuka guhumanurwa k'urusengero i Yerusalemu hari mu rushana. Yesu agendagenda mu rusengero mu ibaraza rya Salomo. Abayuda baramukikiza baramubaza bati
mbega uzotujuragiza kugeza ryari? Asanga uri Kristo bidufoborere.
Yesu arabishura ati
narababwiye ariko ntimwizera. Ibikorwa nkora mu izina rya data nibyo binshingira intahe, ariko ntimwizera kuko mutari abo mu ntama zanje. Ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi nabo barankurikira kandi nanje ndabaho ubugingo budashira naho bazokwigera bapfa rubi ushitse ibihe bidashira kandi nta ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje data yabampaye ni waruta bose nta ushobora kubashikura mu kuboko kwa data jewe na data turumwe
buna abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere Yesu arababwira ati
Naberetse ibikorwa byiza byinshi bivuye kuri data ikibatuma kuntera amabuye muri ibyo bikorwa ni ikihe
Abayuda baramwishura bati
Ntidukuterera amabuye kubwo igikorwa cyiza ariko ni kuko wacyojije Imana kuko wewe uri umuntu ukigira Imana
Yesu arabishura ati
Mbega ntihanditswe mu byagezwe byanyu ko navuze ko muri Imana none ko yabise Imana bamwe ijambo ry'Imana ryashitse ko kandi byanditswe ntibishobora guhinduka mwebwe mubwira mutuwo data yejeje akamutuma mu isi kwacyojeje Imana kuko navuze nti ndi umwana w'Imana asangwa ntakora ibikorwa bya data ntimunyemere ariko ninabikora naho jewe mutanyemera mupfe kwemera ibikorwa kugira ngo mumenye mutahure yuko data ari muri jewe nanje nkaba muri data
Nuko bongera kurondera ingene bomufata abava mu maboko avayo yongera kuja hakurya ya Yorodani hahantu Yohana yabatiriza ubwa mbere agumayo benshi baza kuri we baravuga bati
Yohana nta kimenyetso yakoze ariko ibyo Yohana yavuze byose kuri uwo byari by'ukuri
kandi benshi bamwizererayo Yohana ikigabane cy'icumi na rimwe Hari uwararwaye ni Lazaro w'i Betaniya ni wa musozi Maria na mwene nyina Marita babako uwo Maria niwe yasize umwami Yesu amavuta mota cyane ku birenge amuhanaguza umushatsi wiwe uwo Lazaro yararwaye niwe musaza we bashiki biwe batuma kuri Yesu bati
mugenzi wa wundi ukunda aragwaye
Yesu abyumvise aravuga ati
Iyo ndwara si yo kumwica ariko niyo gutuma bashimagiza Imana kugira ngo n'umwana w'Imana ituma ashemagizwa
kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina na Lazaro nuko yumvise ko arwaye asibira aho hantu yarari iminsi ibiri hanyuma y'ivyo abwira abigisha biwe ati
dusubire Yudaya
abigisha baramubwira bati
mwigisha Abayuda baheruka gushaka kugutera amabuye. None usubireyo.
Yesu arabishura ati:
None isaha z'umurango si 12. Ugenda ku murango ntatsitara kuko abona umuco w'iyisi. Ariko ugenda mu ijoro aratsitara kuko umuco utari muri we.
Amaze kuvuga ivyo, arababwira ati:
Lazaro umukunzi wacu arasinziriye, nanje ndagiye kumukangura.
Nuko abigisho baramubwira bati:
Mugenzi asangwa sinziri azokira.
Yamara Yesu yavuga ko yapfuye ariko bo bagiranga avuga kuruhuka ko gusinzira. Buno Yesu avuga bifoboye ati
Lazaro yahwereye ariko kubwanyu ndanezerewe ko ntariyo kugira ngo muzokwizere noneho nimuze tujiyari.
Tomari we hasabwira abigisho bagenzi biwe ati
Ingo tugende dufane na Yesu.
Nuko Yesu ashitse asanga amazi iminsi ine mu mva. I Betaniya hari hafi Yerusalemu nka stadi 15. Nuko Abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubagarukirako kuko musaza wabo yapfuye. Nuko Marita yumvise ko Yesu aje aragenda aramusanganira. Ariko Mariya sigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati
Mugenge, yuba wari hano musaza anje ntaba yahwereye. Kandi n'umundazi kwivyo osa Imana byose Imana yo biguha.
Yesu aramubwira ati
Musaza wazozuka.
Marita aramwishura ati
Ndazi ko azozuka mwizuka ryo kumunsi wiherezo.
Yesu aramubwira ati
Ni jewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho kandi uriho wese anyizera ntahazokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ibyo?
Na wati
Ego me mugenzi nize kuri Kristo umwana w'Imana umwokuza mwisi
Avuze ivyo asubira inyuma yongorera Mariya mwene nyina ati,
"Umwigisha ari hano araguhamagaje."
Nawe abyumvise ava hasi n'ingoga aja hari. Yesu ntiyari bwashike muri iyo mihana, ariko yari akiri hahandi aho Marita yamusanganiriye. Buna Abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamugandariye, babonye avuye hasi n'ingoga asohotse baramukurikira, bagira ngo agiye kuririra ku mva. Mariya ashitse aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge by'iwacu.
Iyo uba wari hano musaza wanjye ntaba yahwereye.
Yesu abonye ko arira n'Abayuda bari kumwe nawe barira, agira ikigumbagumba mu mutima, biranka arababaza ati,
"Mwamuhambye hehe?"
Bati,
"Mugenzi, winurabe."
Yesu ararira. Abayuda baravuga bati,
"Ingene yamukuye?"
Ariko bamwe muri bo baravuga bati,
"Mbega uwo yahumuye amaso y'impumyi, ntiyashoboye kubuza uwo ngo ntapfe."
Yesu yongera kugira ikigumbagumba mu mutima, ashika kumva, kandi yari senga yugaje kibuye. Yesu aravuga ati,
"Nimukure hiryo buye."
Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati,
"Mugenzi, erega ubu aramaze kunuka ko amaze iminsi ine."
Yesu aramubwira ati,
"Sinakubwiye ko niwizera ubona ubwiza bw'Imana."
Nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu ararangamiza ati,
"Data, ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ubudasiba, ariko ndabivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye."
Amaze kuvuga ibyo, asemerera n'ijwi rirenga ati,
"Lazaro, ngwino sohoka."
Wari yapfuye arasohoka, azingiriwe ko impuzu ku maguru no ku maboko n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati,
"Nimumuhamburure, mumureke agende."
Nuko benshi muri abo Bayuda bari baje kwa Mariya babonye icyo Yesu akoze baramwizera, ariko bamwe muri bo baja ku Bafarisayo bababwira ibyo Yesu akoze. Nuko abaherezi bakuru n'Abafarisayo bakoranya inama nkuru y'abacamanza, barababaza bati,
"Mbega tugire dute ko umuntu akora ibimenyetso byinshi?
Nitwamurekeraho dutyo bose bazohava bamwizera, kandi Abaroma bazoza batikiza igisagara cacu n'ubwoko bwacu."
Ariko umwe muri bo ni Kayafa, yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka, arababwira ati,
"Mwebwe ntacyo muzi namba, kandi ntacyo mwiyumvira yuko ari bibereye ku bwanyu ko umuntu umwe apfira abantu hako ubwoko bwose ibona."
Ibyo ntiyabivuze abyigeneye, ariko kuko yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka, yavugishije ko Yesu agira apfira ubwo bwoko. Kandi si ubwo bwoko bwonyine, ariko ngo abana b'Imana bose bari basanzaye abakoranirize hamwe. Nuko bahera uwo munsi baje inama yo kumwica. Maze Yesu ntiyabakigenda yibonekeza mu Bayuda, ariko avayo aja mu gihugu kiri hafi y'Ubugaragwa, mu gisagara citwa Efurayimu, agumanayo n'abigishwa. Maze Pasika y'Abayuda yari kirashika, benshi bava mu misozi baduga i Yerusalemu ngo bihumanure Pasika itarashika. Maze barondera Yesu babazanya bahagaze mu rusengero bati,
"Mbega mugira ngo iki? Ubwo ntazoza muri iyi minsi mikuru?"
Kandi abaherezi bakuru n'Abafarisayo bari bashinze ngo uwomenya hara harange ngo bamufate. Yohana ikigabane cy'icumi na kabiri. Nuko hasigaye iminsi itandatu Pasika igashika, Yesu aje i Betaniya, niho haba Lazaro yari yazuye mu bapfuye. Barahamuzimanira. Marita yarahereza, kandi na Lazaro yari umwe wo mu bicaranye nawe basangira. Maze Mariya yakiye ingero y'amavuta mota cane y'igiciro kinini cane y'agati kitwa narada, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umushatsi wiwe, kandi inzu yose itamiranamo ayo mavuta. Ariko Yuda Isikariyota, umwe mu bigishwa biwe, uwagira azomugure, aravuga ati,
"Ni iki catumye ayo mavuta ataguze denari y'amajana atatu ngo zihabwe abo?"
Ariko ivyo ntiyabivugishijwe no kubabara boro, nuko yari umwivyi agenda no mufuko agasotora kubibitswemo. Yesu aramubwira ati,
numureke kuko ibyo yabibikiye umunsi wo guhambwa kwanje. Aboro muramana iminsi yose, ariko jeho ntituja kwamana iminsi yose.
Ishengero ryinshi ry'Abayuda yimenye ko ari hari baraza, mugabo ntihari ku bwa Yesu gusa, ariko kwari kugira ngo barabe na Lazaro yazuye mu bapfuye. Ariko abaherezi bakuru baje inama yo kwica Lazaro nawe, kuko kubwiwe Abayuda benshi babava ko bakizera Yesu. Bukeye bwaho, ishengero ryinshi ryari ryaje Yerusalemu muri iyo minsi mikuru, bumvise ko Yesu azayo, bakira amashami y'ibigazi baja kumusanganira, barasemerera bati,
Hoziyana, hashemezwa uje mu izina ry'Uhoraho, niwe mwami wa Isirayeli.
Kandi Yesu abonye inyana y'indogoba ayicarako nk'uko handitswe ngo,
ntacutinya mukobwa w'i Siyoni, la mwami wawe araje ari ku nyana y'indogoba.
Ibyo abigisha ntibabitahuye ubwa mbere, ariko Yesu amaze guhabwa ubwiza bwiwe niho bibutse kwivyo yabyandikiwe kandi ko ari ivyo bamugiriye. Nuko rya shengero rimushingira intahe rimwe ryari kumwe nawe hamwe yahamagara Lazaro ngo ave mu mva akamuzura mu bapfuye. Kandi nico catumye ishengero rimusanganira, kuko bumvise ko yakoze ico kimenyetso. Ariko abafarisayo bavugana muri bo bati,
murabona ko ataco mumaze, labisi yose yamukondoreye inyuma.
Hari abagiriki bamwe mu baduze gusenga mu minsi mikuru bashikira Filipo w'i Betsaida i Galilaya, baramwinginga bati,
mugenzi, turagomba kuraba Yesu.
Filipo araza bibarira Andereya, Andereya na Filipo baraza bibarira Yesu. Yesu arabishura ati,
igihe kirageze cuko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Nukuri nukuri ndababwire, yagatete kingano kataguye mwivu ngo gapfe kaguma uko kari konyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Ukunda ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwanka ubugingo bwiwe muri iyi si azobuzigama gushitsa ku bugingo budashira. Nihagira uwunkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje nihazoba. Nihagira uwunkorera Data azomuha icyubahiro. Umushaha wanje urahagaze, none mvuga iki? Ngire nti Data nunkize iki gihe? Yamara nico canzanye ngo shike muri iki gihe. Data, shimagize izina ryawe.
Maze ijwi riva mu ijuru riti,
ndarishimagije kandi nzokongera kurishimagiza.
Ishengero rihagazeho rivyumvise riti,
numuturagaro.
Abandi bati,
numumarayika avuganye nawe.
Yesu arabishura ati,
iryo jwi ntirije ku bwanje, ariko rije ku bwanyu. None ubu yisiciriwe ku rubanza, none ubu mutware w'isagira hindirwe hanze. Nanje ninamanikwa hejuru y'isi, nzokwikwegera ko bose.
Avuga ibyo ari kubamenyesha urupfa girapfe. Ishengero riramwishura riti,
twebwe twumvise mu byagazwe ko Kristo azohoraho ibihe bidashira. None uvuze ute ngo umwana w'umuntu akwiye kumanikwa? Mbega uwo mwana w'umuntu ninde?
Yesu arababwira ati,
hasigaye igihe gito umuco ukiri muri mwebwe, nimugende mugifise umuco, umwiza ntubiriranireko. Ugenda mu mwiza ntamenye yaja. Mugifise umuco, mwizere umuco, ngo mube abana b'umuco.
Yesu amaze kuvuga ivyo, arigira, arabihisha. Ariko naho yakoreye ibimenyetso binganuka imbere yabo, ntibarushe bamwizera, ngo ijambo ry'uwavugishwa n'Imana Yesaya rishike ngo,
mwami, ninde yize icyo twumvise, kandi ukuboko k'Uhoraho kwahishuriwe nde?
Nicyo catumye badashobora kwizera, kuko Yesaya yongeye kuvuga ati,
yabahumye amaso, yabakomantaje imitima, kugira ngo ntibaboneshe amaso, ngo batahurishe imitima, bahindukire ngo ndabakize.
Ibyo Yesaya yabivuze kuko yabonye ubwiza bwiwe, kandi niwe yavuze ko. Yamara no mu bakuru benshi baramwizeye, ariko kubwo abafarisayo ntibavyatura, kugira ngo ntibahimbugwe igikoba cy'ubugabo mu rusengero rw'Abayuda, kuko bakunda icyubahiro cy'abantu kukirutisha icyubahiro cy'Imana. Yesu arasemerera ati:
"Unyizera si jewe yizeye, ariko yizeye uwantumye, uwumbonye ababonye uwantumye. Naje mu isi ndi umuco kugira ngo unyizera wese ntazogume mu mwiza. Ariko nihagira uwumva amajambo yanje ntayazigame, si jewe ndamucira urubanza, kuko ntazanywe no gucira urubanza isi, ariko nazanywe no gukiza isi. Ariko uwungaya ntiyemera amajambo yanje, ari n'ikizomutsindisha. Ijambo navuze ni ryo rizomutsindisha ku munsi w'umuhero, kuko ibyo ntabivuze ndabyigeneye, ariko Data yantumye niwe yangeze ibyo nkwiye kuvuga n'ibyo nkwiye gusigura. Kandi ndazi yuko ibyo yageze ari ubugingo budashira. Nuko ibyo mvuga ndabivuga nk'uko Data yambariye."
Yohana ikigabane cy'icumi na gatatu. Umunsi wa Pasika utarashika, Yesu amenye ko igihe cyiwe gishitse cyo kuva mu isi ngo aje kwa Se. Uko yakunda biwe bari mu isi, niko yabakunze gushitsa ku muhero. Bakiri ko bararya ku mugoroba, wa mugararije amaze kwinjiza ubuguranyi mu mutima wa Yuda Isikariyota, umwana wa Simoni. Yesu yari azi ko Se yamuhaye byose, yabishize mu maboko yiwe, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko agira asubire ku Mana. Ava hasi mu iriro, akura umutamana, yakira icambazo, arakenyera, araheza asuka amazi mu mubehe, atangura koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza icambazo akenyeje. Nuko ashika kuri Simoni Petero, nawe aramubaza ati:
"Mugenzi, ni wowe unyoza ibirenge?"
Yesu aramwishura ati:
"Ico jewe ndiko ndakora wewe nturi bukimenye ubu, ariko uzokimenya hanyuma."
Petero aramubwira ati:
"Ntawe uzokwigera unyoza ibirenge gushitsa ibihe byose."
Yesu aramwishura ati:
"Ni ntakoza ntaho tuzoba duhuriye."
Simoni Petero aramubwira ati:
"Mugenzi, ntugarukirize ku birenge gusa, ariko ushikane ku maboko no ku mutwe."
Yesu aramubwira ati:
"Wari yiyuhagiye nta kindi agomba atari ukoga ibirenge, kuko abakeye umubiri wose, namwe murakeye ariko si mwese."
Kuko yarazi uwuzomuguru wari we, nico catumye avuga ati: "Nimukeye mwese." Nuko ahejeje kuboza ibirenge, yakira umutamana wiwe, yongera kwicara, arababaza ati:
"Mbega muramenye ico ndabagiriye? Munyita mwigisha na shobuja, kandi mubivuga ko kuko ariko ndi. Nuko rero ko jewe ndabogeje ibirenge, ndi shobuja n'umwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge. Kuko ndabahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe ndabagiriye muba ariko namwe mugira. Nukuri nukuri ndababwire, umushumba ntaruta shebuja, kandi n'intumwa ntiruta uwayitumye. Nimwamenye ibyo muzoba muhiriwe nimwabikora. Simvuze mwese kuko nzabona toranije, ariko nukugira ngo ibyanditswe bishike ngo ujye ibyo kurya byanje niwambanguriye umugere. Uhereye ubu ndabibabariye bitaraba, kugira ngo aho bizobera mwizere ko ndiwe. Nukuri ndababwire, wakira uwo nzotuma azoba anyakiriye, uwunyakira aba yakiriye uwantumye."
Yesu avuze ibyo ahagarika umutima, abivuga byataguye ati:
"Nukuri nukuri ndababwire, umwe muri mwebwe agira ngure."
Abigisho bararabana bazazana uwo avuze uwo ari we. Hariho umwe mu bigisho biwe yari yegamiye mu gikiriza cya Yesu bariko bararya, umwe Yesu yakunda. Simoni Petero amuvunira akagoha ati:
"Tubwire uwavutse uwo ari we."
Uwo rero ahengamira inyuma, uko yari hano nyene mu gikiriza cya Yesu, aramubaza ati:
"Ninde ga mugenzi?"
Yesu aramwishura ati:
"Uwo nkorezamo intore nkayimuha azoba ari we."
Akojejemo intore arayikuramwo ayihereza Yuda, umwana wa Simoni Isikariyota. Hanyuma y'iyo ntore, Satani aca yinjira muri we. Nuko Yesu aramubarira ati:
"Icyo ukora gikore n'ingoga."
Ariko muri abo bicaranye nta n'umwe yamenye icyo abimubwiriye. Ariko kuko Yuda ari we yari afise umufuko, bamwe bagize ngo Yesu yamubwiye ngo gura ibizodukwira ku munsi mukuru, canke ngo agire icyahaboro. Nawe amaze kwakira intore, aca asohoka ako kanya, kandi hari mu ijoro. Nuko amaze gusohoka, Yesu aravuga ati,
noneho umwana w'umuntu arashimagijwe kandi Imana ishimagirijwe muri we, kandi Imana kwishimagirijwe muri we nayo izomushimagiriza muri yo, kandi izomushimagiza vuba. Bana bato, ndacari kumwe namwe akanya gato, muzondondera. Ariko nk'uko nabwiye Abayuda nti aho nja ntimushobora gushikayo, niko none ndababwira namwe, ndabaha icyagezwe gishasha, nimukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Nimwagiriranira urukundo, niho bose bazomenya ko murabigishwa banje.
Simoni Petero aramubaza ati,
mugenzi uja hehe?
Yesu aramwishura ati,
aho nja ntushobora kunkurikira ubu, ariko uzonkurikira hanyuma.
Petero aramubaza ati,
mugenzi nigiki kimbuza kugukurikira n'ubu? Erega nzona kwigura.
Yesu aramwishura ati,
ugize ngo uzonyigura, nukuri ndakubwire koko inkoko itarabika uhava unyihakana gatatu.
Yohana ikigabane cy'14.
Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari inzu nyinshi, iyo ziba zitariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajana iwanje ngo aho ndi namwe muba ariho muba, kandi iyo nja murazi inzira ijayo.
Toma aramubwira ati,
mugenzi ntituzi yuja, dushobora dute kumenya inzira?
Yesu aramubwira ati,
ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, nta ushika kuri Data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na Data muba mumuzi, uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye.
Filipo aramubwira ati,
mugenzi twereke so bizoba bihaye.
Yesu aramubaza ati,
mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nturakaruhe umenyaga Filipo? Ubonye jewe ababonye Data, none uvuga ute ngo twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe? Amajambo ndababwira sayo nigeneye, ariko Data aba muri jewe ni wakora ibikorwa byiwe. Nimunyizere ko ndi muri Data na Data ari muri jewe, bibuze mupfe kwizera kubw'ibikorwa ubwabyo. Nukuri nukuri ndababwire, uwunyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, kandi azokora ibibiruta, kuko jewe ngiye kwa Data. Kandi icyo muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora, kugira ngo Data ashimagizwe mu mwana. Nimwagira icyo musaba mu izina ryanje nzogikora. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanje nzosaba Data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azobane namwe ibihe bidashira. Niwe mwemu w'ukuri, uw'ab'isi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Sinzobasiga nk'impfubyi, nzoza kuri mwebwe. Hasigaye igihe gito ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mweho muzombona kuko ndiho namwe muzobaho. Uwo munsi muzomenya ko ndi muri Data namwe muri jewe, nanje ndi muri mwebwe. Uburi n'ibyagezwe byanje akabyitondera, uwo ni wankunda, kandi uwunkunda azokundwa na Data, nanje nzomukunda kandi nzomwihishurira.
Yuda atari Isikariyota aramubaza ati,
mugenzi bibaye bite kugira wihishurire twebwe, niwihishurira bisi?
Yesu aramwishura ati,
nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Utankunda ntiyitondera amajambo yanje, kandi ijambo mwumva si iryanje ariko ni rya Data yantumye. Ibyo ndabibabariye nkiri kumwe namwe, ariko umwitsa ari we mpemu yera, uwo Data azorungika mu izina ryanje, niwe azobigisha byose kandi azobibutsa ibyo nababariye byose. Amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye, jyeho sindayabagabira nk'uko ab'isi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mwumvise ko nababwiye nti ndagiye ariko nzobagarukako. Iyo muba munkunda, muba munezerejwe n'uko ngiye kwa Data, kuko Data ari wanduta. Nuko none ndabibabwiye bitaraba ngo aho bizobera muzokwizere.
sinkivugana namwe byinshi kuko umwami w'isi ari mukuza yamara muri jewe nta kintu hafise ariko nukugira ngo abisi bamenye ko nkunda data kandi uko data yangeze ko ariko nkora ve hasi tuve hano tugende.
Yohana ikigabane cy'icumi na gatanu.
Jewe ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho kandi ryama ryose araritutulira ngo rirushirize kwama. Nubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe. Kuko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu namwe muramashami. Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we. Uwo niwe yama cane kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nkuko ishami riterwa inyuma y'umurima w'inzabibu akuma maze bakayegeranya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe amajambo yanje akabagumamwo musaba ico mugomba cose kizobabera kuno. Muri ivyo data arashimagizwa nimwama cyane kandi mukaba bigishwa banje. Nkuko data yankunze niko nanje nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanje. Nimwitondere ibyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje nkuko nanje nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ibyo ndabibabwiye kugira ngo umunezero wanje ubabemwo kandi n'umunezero wanyu wuzuzwe. Iki cyagezwe canje nimukundane nkuko nabakunze. Ntawogira urukundo rurutugu uko umuntu yigura abakunzi biwe. Muri abakunzi banje nimwakora ibyo ndabategetse. Sinkibita abashumba kuko umushumba atamenye icyo shebuja akora ariko mweho nabisa abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Simwebwe mwantoranije ariko ni jewe nabatoranije nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto kandi ngo imbuto zanyu zigumeho kugira ngo ico muzosaba data cyose mu izina ryanje akibahe. Ibyo ndabibategetse kugira ngo mukundane. Isi ni yabanka mumenye ko jewe yabanje kunya nkitarabanka. Iyo muba bisi isi bikunzi cayo maze kuko mutarabisi ariko nabatoranije mu bisi nico gituma isi banka. Nibuke rya jambo nababwiye nti umushumba ntarutashebuja. Namba barampamye namwe bazobahama. Namba baritondeye ijambo ryanje n'iryanyu bazoryitondera. Ariko ibyo byose bazobibagirira babahora izina ryanje kuko batazi uwantumye. Iyo ntaba naraje ngo ngire ico ndababarira nta cyaha baba bafise. Ariko none ntibari n'ico bireguza icyaha cyabo. Uwunya nkaba yankana data. Iyo ntaba narakoreye ibikorwa muri bo bitigeze gukorwa n'uwundi nta cyaha baba bafise. Ariko noneho twe na data baratubonye baraheza baratwanka. Ariko byabaye bityo kugira ngo ijambo ryanditswe mu byagezwe byabo rishike ngo banyankiye ubusa. Ariko umwitsa hazozira uwo nzobarungikira ava kuri data niwe mwemu w'ukuri akomoka kuri data uwo ni wazonshingira intahe kandi namwe nyene muranshingira intahe kuko mwari kumwe nanje uhereye mu bihe bya kera.
Yohana ikigabane cy'icumi na gatandatu.
Icyo ndababaririye ibyo ni ukugira ngo ntimuzotsitazwe. Bazobaca mu nsengero z'Abayuda kandi igihe kigiye kuza uzobica wese azogira ngo agiriye Imana ikimazi. Kandi ibyo bazobikora kuko batamenye data nanje ntibamenye. Icyo ndababaririye ibyo ni ukugira ngo igihe cyabyo nicyashika muzobyibuke ko nanje nabibabwiye. Ere ubwa mbere sinari bwa bibabwire kuko nari nkikumwe namwe. None ngira ngende kuwa ntumye kandi nta n'umwe muri mwebwe arushambaza ati uja hehe. Ariko kuko ndababariye ibyo umubabaro waciye wuzura mu mitima yanyu. Ariko jewe ndababwira ukuri ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda kuko ni ntagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe ariko ni nagenda nzomubarungikira. Uwo ni yaza azohinyuza abisi abemeza iby'icaha iby'ukugororoka n'iby'urubanza. Iby'icaha kuko batanyizeye, iby'ukugororoka kuko nja kwa data kandi namwe muzoba mutakimbona iby'imanza kuko umwami w'iyisi yaciriwe urubanza. Nari ngifise byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kubyihanganira ubu, ariko uwo mwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse kukuri kose, kuko atazovuga ibyo yigeneye ariko ibyo azokumva byose n'ibyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwazoshimagiza jewe kuko azokwakira ku byanje akabibamenyesha. Ibyo Data afise byose n'ibyanje, nico gitumye mvuga nti yakira ku byanje akabibamenyesha. Hasigaye igihe gito ntimube mukimbona, maze hazoca ikindi gihe gito musubire kumbona.
Bamwe mu bigisho biwe barabazanya bati,
mbega ibyo atubwiye n'ibiki ngo hasigaye igihe gito ntimube mukimbona, ngo maze hazoca ikindi gihe gito musubire kumbona, kandi ngo kuko nja kwa Data?
Kandi bati,
ibyo atubwiye n'ibiki ngo igihe gito ntitumenye icyo avuze icyo ari cyo?
Yesu amenya ko bagomba kumubaza, arababaza ati,
mbega mubazanye icyo ari cyo ko mbabariye nti hasigaye igihe gito ntimube mukimbona, kandi hazoca ikindi gihe gito musubire kumbona? Nukuri nukuri ndababwire, mweho muzorira muboroge, ariko ab'isi bo bazonezerwa. Mweho muzobabara, ariko umubabaro wanyu uzocika umunezero. Umugore yaramutswe aja mu mubabaro kuko igihe ciwe kigeze, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba cibuka kugogwa kwiwe, kuko anezerejwe n'uko umuntu avutse mu isi. Niko namwe muri mu mubabaro, ariko nzosubira kubabona, kandi imitima yanyu izonezerwa. Umunezero wanyu nta n'umwe azogubanyaga. Kuri uwo munsi nta na kimwe muzombaza. Nukuri ndakubwire koko, nihagira icyo musaba Data cyose azokibaha mu izina ryanje. Kugeza ubu ntacyo mwasabye mu izina ryanje, musabe muzohabwa, umunezero wanyu wuzuzwe. Ibyo ndabibabwiriye mu migani, ariko igihe kizoza sinzoba ngisubira kuvuganira namwe mu migani, mugabo nzobabwira ibya Data ndabifoboye. Kuri uwo munsi muzosaba mu izina ryanje, kandi sindababwira ngo nzobasabira Data, kuko Data nawe ubwiwe abakunda, kuko mwankunze kandi mwizeye ko naturutse ku Mana. Navuye kwa Data nza mu isi, ikindi isi ndiko ndayivamwo nje kwa Data.
Abigisha biwe baravuga bati,
ubuhura bifoboye nta mugano duciriye. Ubuho tumenye kuzi byose, kandi ko kubwawe utarinda kuhogira ukubaza, nico gituma twizera ko waturutse ku Mana.
Yesu arabishura ati,
mbega noneho murizeye? Igihe kigira kize, mbere kirashitse, aho muhava musabagira. Umuntu wese aje mu byiwe munte jenyene, ariko sindi jenyene kuko Data ari kumwe nanje. Ibyo ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mu isi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi.
Yohana ikigabane cy'icumi n'indwi. Yesu avuze ibyo arangamiza mu ijoro ati,
Data, igihe kirashitse, shimagiza umwana wawe ngo umwana agushimagize. Nk'uko wamuhaye ububasha ku bafise umubiri wose, ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo budashira. Ubu ni bwo bugingo budashira, ko bamenya wewe Imana yonyine y'ukuri n'uwo watumye Yesu Kristo. Nagushimagije mu isi nonosoye igikorwa wampaye gukora. Nanone Data, unshimagizanye nawe, unshimagirishije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Nahishuriye izina ryawe abantu wampaye mu isi, bari abawe, urabampa, kandi bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose biva kuri wewe, kuko amajambo wampaye nayabahaye, nabo bakayakira, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wewe, bakizera ko ari wewe wantumye. Ndabasabira, sinsabira ab'isi, ariko nsabira abo wampaye, kuko ari abawe, kandi ibyanje byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanje, kandi nashimagijwe muri bo. Sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, nanje ndaje kuri wewe. Data wera, ubazigamire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi. Nkiri kumwe nabo, nabazigamiye mu izina ryawe wampaye. Narabashibamye ko kandi nta n'umwe muri bo yapfuye rubi, atari wa mwana wo gupfa rubi kugira ngo ibyanditswe bishike.
ariko none ndaje kuri wewe kandi ibi ndabivuga ndi mwisi kugira ngo bagire umunezero wanje wuzure muri bo. Nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanka kuko atari abisi nkuko nanje ntari uwisi. Sindagusaba ngo ubakure mwisi ariko ngo ubarinde wa mubi. Sabisi nkuko nanje ntari uwisi. Ubeze mukuri ijambo ryawe niryo kuri. Nkuko wantumye mwisi niko nanje nabatumye mwisi kandi nanje niyeza kubwabo kugira ngo nabo babe bejejwe mukuri. Sinsabira abagusa ariko ndasabira nabo bazonyizera kubwa ijambo ryaba kugira ngo bose babe umwe nkuko wewe data uri muri jewe nanje nkaba muri wewe ngo nabo babe ariko baba muri twebwe ngo isi yizere ko ari wewe wantumye. Nanje nabahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nkuko natwe turi umwe. Jewe mbe muri bo nawe ube muri jewe ngo bahingugwe babe umwe kugira ngo isi imenye ko ari wewe wantumye ukabakunda nkuko wankunze. Data abo wampaye ndagomba ko aho ndi nabo bahabana nanje ngo barabe ubwiza bwanje wampaye kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashigwaho. Data ugororotse isi ntiyakumenye ariko jewe narakumenye naba nabo bamenye ko ari wewe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe kandi nzori bamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo nanje mbe muri bo.
Yohana ikigabane cy'icumi n'umunani. Yesu avuze ibyo avanawe n'abigishwa biwe afata hakurya y'umugezi witwa Kidironi. Aho hari tongo ashikaho bona bigishwa biwe kandi na Yuda mugura yaraza aho hantu kuko Yesu yahora ajanayo n'abigishwa biwe kenshi. Nuko Yuda amaze guhabwa n'abaherezi bakuru n'abafarisayo ingabo z'abasoda bona bagendanye ajayo bari n'amatara ibimuri n'ibirwanisho. Nuko Yesu amenye ibigira bimuye ko byose arabasanganira arababaza ati
murondera nde?
Nabo baramwishura bati
Yesu w'i Nazare. Yesu w'i Nazare.
Arababwira ati
ni jewe.
Kandi Yuda mugura yarahagararanye nabo amaze kubabarira ati ni jewe. Bagenza imigongo bagwa hasi nawe asubira kubabaza ati
murondera nde?
Nabo bati
Yesu w'i Nazare. Yesu w'i Nazare.
Yesu arabishura ati
nababwiye ko ari jewe asangwa ari jewe murondera mureka babigiye.
Uko kwari ukugira ngo rya jambo yavuze rishike ngo mubo wampaye nta n'umwe na jimije. Simoni Petero yari n'inkota arayisokora ati ugutwi kw'iburyo k'umuntu w'umuherezi mukuru uwo muntu yitwa Marikusi. Maze Yesu abarira Petero ati
subiza inkota mugubu ati mbega igikombe data yampaye ndeke kukinywa.
Nuko abasoda n'umukuru w'intwazangabo zabo n'abagendanyi b'abayuda bafata Yesu baramuboha babanza kumujana kwa Anasi kuko yari sebukwe wa Kayafa umuherezi mukuru wo muri uwo mwaka. Kandi Kayafa niwe yari yagiriye inama abayuda yuko ari bibereye ko umuntu umwe apfira ubwo bwoko. Simoni Petero akurikira Yesu ngo n'uwundi mwigishwa. Uwo mwigishwa yari azinanye n'umuherezi mukuru ashikana na Yesu mu rugo rw'uwo muherezi mukuru ariko Petero asigara ahagaze ku irembo. Wa wundi mwigisho yari azinanye n'umuherezi mukuru ashika ku irembo avugana n'umukumirizi araheza ashikana Petero imbere. Maze iyo nshoreka ikumiri baza Petero iti
mbega nawe uri mu bigisho b'uwo muntu?
Petero ati
oya sindimwe.
Abashumba n'abagendanyi bari bahagaze bacanye umuriro w'amakara kuko hari imbeho bariko barota kandi Petero nawe yari kumwe nabo ahagaze yota. Nuko umuherezi mukuru asiguza Yesu iby'abigisho biwe n'inyigisho ziwe. Yesu aramwishura ati
nabarira abisi ndabyeruye nahora nigishiriza mu nsengero z'abayuda no mu rundi rusengero aho abayuda bose bakoranira ntaco navugiye mu mbisho mumbarije iki? Baza bahora bavyumva ico nababariye erega nibo bazi ibyo navuze.
avuze atyo, umwe mu bagendanye ahagaze hakubita Yesu rushati.
Uko ni kawishura umuherezi mukuru?
Yesu aramubaza ati,
namba mvuze nabi nyagiriza ico kibi, ariko namba ari neza unkubita igiki.
Nuko Anasa murongo ikaboshwe kwa Kayafa umuherezi mukuru. Simoni Petero yari ahagaze yota, nuko baramubaza bati,
mbega nawe uri mu bigishwa biwe?
Nawe arahakana ati,
oya sindimo.
Umwe mu bashumba w'umuherezi mukuru yari inshuti y'umwe Petero yaciye ugutwi aramubaza ati,
sinakubonye uri kumwe nawe muri ryatongo.
Maze Petero yongera kubihakana, ako kanya inkoko icirabika. Bakura Yesu kwa Kayafa bamujana mu nzu y'iburaniro hari mu mutwenzi. Ariko ubwabo ntibinjira mu nzu y'iburaniro ngo ntibihumanye kugira ngo babone ingene barya Pasika. Kubw'ibyo Pilato arasohoka aja aho bari arababaza ati,
ikirego mufise kuri uwo muntu ni gike?
Baramwishura bati,
ugira ngo uyu abatakoze ibibi tuba tumukuzanye.
Nuko Pilato arababwira ati,
nimumujyane mwebwe mumucire urubanza nk'uko ibyagezwe byanyu bivuga.
Abayuda baramwishura bati,
erega twebwe ntitwemererwa kwica umuntu.
Kwari ukugira ngo ijambo rya Yesu rishike, ibyo yavuze abamenyesha urupfu azopfurwa ari rwo. Nuko Pilato asubira mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye, ahamagaza Yesu aramubaza ati,
ni wewe mwami w'Abayuda?
Yesu ati,
ege ivyo ubibajije ku bwawe canke n'abandi bakubari ivyanje?
Pilato ati,
mbega nanje ndi Umuyuda, abo mu bwoko bwanyu n'abaherezi bakuru nibo bakunzaniye, wakoze iki?
Yesu aramwishura ati,
ubwami bwanje si ubwo muri iyi si. Iyaba ubwami bwanje bwari ubwo muri iyi si, abagendanyi banje baba bagwanye ngo simpabwe Abayuda. Ariko noneho ubwami bwanje si ubwino.
Nuko Pilato aramubaza ati,
ubwo wewe uri umwami?
Yesu ati,
ni wewe uvyivugiye ko ndi umwami. Iki nico navukiye kandi iki nico canzanye mu isi, ni ukugira ngo nshingire intahe ukuri. Uw'ukuri wese yumva ijwi ryanje.
Pilato aramubaza ati,
mbega ukuri ni iki?
Amaze kuvuga ibyo asubira gusohoka aja aho Abayuda bari arababwira ati,
jewe nta kibi nabonye kuri we, ariko musanganywe umugenzi ko ndabarekurira umwe mu minsi ya Pasika, none muragomba ko ndabarekurira umwami w'Abayuda?
Nuko basubira gusemerera bati, yamara baraba yari umwambuzi. Yohana ikigabane cy'icumi n'icenda. Maze Pilato afata Yesu aramukubitisha. Abasoda nabo batsibigitsiwe c'amahwa bakimwambika mu mutwe, baraheze bamwambika impuzu itukura y'agaciro, baramwegera bati, maze bamukubita amakofe. Maze Pilato asubira gusohoka arababwira ati,
ehe ndamusohokanye aho muri ngo mumenye ko ataka ibinabonye kuri we.
Nuko Yesu asohoka yambaye ico gitsibo c'amahwa na ya mpuzu itukura y'igiciro kinini. Pilato arababwira ati,
ehe raba uwo muntu.
Maze abaherezi bakuru n'abagendanyi bamubonye barasemerera bati, Pilato arababwira ati,
nimubari mwebwe mumwishyorerera mu mubambe, kuko jye wataga icumuro mbonye kuri we.
Abayuda baramwishura bati,
twebwe dufise icyagezwe, kandi kuko icyo cyagezwe akwiye gupfa kuko yigize umwana w'Imana.
Nuko Pilato yumvise iryo jambo arushiriza gutinya, asubira kwinjira mu kibanza baciramo imanza, abaza Yesu ati,
uri uwahehe?
Ariko Yesu ntiyamwishura na rimwe. Nuko Pilato aramubaza ati,
ntacumbarira? Ntuzi yuko mfise ububasha bwo kukurekura kandi mfise ububasha bwo kukubamba?
Yesu aramwishura ati,
nta bubasha wari ufise kuri jewe kiretse ubuhawe buvuye hejuru, nico gituma wakunshikirije afise icaha kirengeje.
Uhereye aho birataronderera uburyo bw'uko yomurekura, ariko abayuda barasemerera bati,
niwarekuruwe uzobucuzura na Kayisari kuko uwigira umwami wese abagararije Kayisari.
Nuko Pilato yumvise ayo majambo asohora Yesu yicara ku ntebe y'imanza. Yari ahantu hitwa Musezero w'amabuye, mu Giheburayo hitwa Gabata. Wari umunsi wo kwitegurira Pasika, hari nk'isaha zitandatu. Abwira Abayuda ati,
ehera abo umwami wanyu.
Nabo barasemerera bati, Pilato arababaza ati,
bamba umwami wanyu.
Abaherezi bakuru bati, araheza aramubahereza ngo abambwe. Nuko basumira Yesu, avayo yiyikorereye umusaraba, ashika ahantu hitwa Nyagihanga, mu Giheburayo hitwa Gologota. Bamubambaho hamwe n'abandi babiri, umwe hirya uwundi hino, Yesu yari hagati. Pilato yandika icandiko agishira ku musaraba, canditswe ngo, Yesu Munyanazareti umwami w'Abayuda. Benshi mu Bayuda basoma ico candiko kuko aho hantu Yesu yabambwe hari hafi y'igisagara, kandi cari canditswe mu Giheburayo no mu Kiroma no mu Kigiriki. Nuko abaherezi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati,
naco wandika ngo umwami w'Abayuda, ariko ko yivuze ngo ni jewe mwami w'Abayuda.
Pilato arabishura ati,
ico nanditse nacyanditse.
Nuko abasoda bamaze kubamba Yesu, bakira impuzu ziwe bazigaburamo imigabane ine, umusoda wese umugabane wiwe. Hasigara umutamana, kandi uwo mutamana ntiwari ufise umubariro, wari ujishwe kumwe uhereye hejuru kugeza hasi. Nuko baravugana bati,
nitawutabure tuwupfindire ugire uwo wegukiye.
Kwari ukugira ngo ibyanditswe bishike ngo,
bagabuye impuzu zanje bapfindira umwambaro wanje.
Ibyo niko abasoda babikoze. Ariko iruhande y'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina, ninabo Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalene. Yesu abonye nyina na wa mwigisho yakunda ahagazeho, abarira nyina ati,
nyina wanje, nguwo umwana wawe.
Maze abarira wa mwigisho ati,
nguwo nyoko.
Uhereye ako kanya uwo mwigisho ajana Mariya iwe. Hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, kugira ngo icyanditswe gishike, aravuga ati,
ndafise inyota.
Aho hantu hari hateretse inkono yuzuye inkarisha, nuko bashira sipongo yuzuyemo inkarisha ku irenga, bayirungika ku munwa wiwe. Yesu amaze kuyihabwa aravuga ati,
birarangiye.
Araheza ajondamika umutwe, umutima uraca. Uwo munsi wari uwo kwitegurira Pasika. Nuko kugira ngo ababambwe ntibagume ku misaraba ku isabato, kuko uwo munsi w'isabato wari mukuru, Abayuda basaba Pilato ngo amaguru yabo avunwe kandi ngo babamburwe. Maze abasoda baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwundi yabambanywe nawe. Ariko bashitse kuri Yesu babonye amaze gupfa, ntibaba bakimuvuna amaguru. Ariko umwe mu basoda mucumita icumu mu rubavu, ako kanya hava amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe yabishingiye intahe, kandi intahe yiwe ni iy'ukuri, kandi arazi ko avuga ukuri kugira ngo namwe mwizere. Kuko ibyo byabayeho kugira ngo icyanditswe gishike ngo nta n'igufa ryiwe rizovunwa. Kandi hari ikindi cyanditswe kivuga ngo bazobona uwo bacumise. Hanyuma y'ibyo Yosefu Munyarimataya yari umwigisho wa Yesu, ariko mu mpisho kubwo gutinya Abayuda, yaka Pilato ikiziga cya Yesu ngo akijane. Pilato aremera, nuko araza ajana ikiziga ciwe. Kandi hazana Nikodemu umwe yaza kuri Yesu mu ijoro bwa mbere azana ikivange cisenga n'imbazi nk'ibiro 50. Nuko bakira ikiziga cha Yesu bakizingira mu mpuzu zera derere hamwe n'ivyo bimota neza nk'uko umugenzo w'Abayuda wo guhamba wari uri. Kandi aho hantu yabambwe hari itongo, kandi muri iryo tongo hari imva nshasha itarahambwa mu muntu. Aho niho bahambye Yesu kuko wari umunsi wo kwitegura kw'Abayuda, kandi iyo mva ikaba hafi. Yohana ikigabane cya 20. Ku wa mbere w'iminsi ndwi mu gaturuturu hatarabona, Mariya Magdalena aja kumva abona ikibuye gikuwe ku mva, agenda ariruka ashikira Simoni Petero na wa mwigisha wundi Yesu yakunda, arababwira ati:
bakuye umwami Yesu mu mva kandi ntituzi aho bamushize.
Nuko Petero arasohoka na wa mwigisha wundi baja ku mva. Bose birukira icyarimwe, kandi wa mwigisha wundi asiga Petero amutanga kumva. Yunamye arungurutseyo abona za mpuzu zera derere zirambitseho, ariko ntiyinjira. Maze Simoni Petero arashika amukurikiye, yinjira mu mva abona za mpuzu zirambitseho n'igitambara cyari mu mutwe wiwe kitarambitse hamwe na za mpuzu, ariko kizinze kirahacu kwa conyene. Niho hinjiye wa mwigisha wundi nawe umwe yabanje gushika kumva, abibonye arizera kuko batari bwamenye ibyanditswe yuko akwiye kuzozuka mu bapfuye. Maze abo bigisho bavayo basubira iwabo. Mariya yari ahagaze kumva arira, akiri kararira arunama arunguruka mu mva abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera bicaye umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo yaho ikiziga cya Yesu cyari kiryamye. Baramubaza bati:
mbega nyina wanjye urizwa niki?
Na wati:
nuko bakuyeho umwami wanjye nanjye nkaba ntazi aho bamushize.
Avuze ivyo arakebuka abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubaza ati:
mbega nyina wanjye urizwa niki? Urondera nde?
Nawe yiyumvira ko ari umurimyi waho aramubwira ati:
mugenzi, nambare wa wamukuye hano ndangira aho wamushize ndamukureyo.
Yesu aramuhamagara ati:
Mariya.
Nawe arahindukira amwitaba mu Giheburayo ati:
Rabuni,
risobanurwa ngo mwigisha. Yesu aramubwira ati:
ntunkore ko kuko ntaraduga kwa data, ariko genda ku bavukanyi banje ubabari ruti agira aduge kwa sari we so kandi ku mana yiwe ariyo mana yanyu.
Mariya Magdalena aragenda abarira bigisha inkuru ati:
nabonye umwami.
Abadondera ivyo yamubariye. Nuko kuri uwo munsi bugorovye niwo munsi wa mbere w'iminsi ndwi, imiryango yari yuga y'abigisha bari kubwo gutinya Abayuda. Yesu araza bahagarara hagati arababwira ati:
amahoro abe muri mwebwe.
Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza byiwe no mu rubavu, maze abigisho baranezerwa babonye umwami. Yesu yongera kubabwira ati:
amahoro abe muri mwebwe, nk'uko data yantumye niko nanje nabatumye.
Avuze ivyo abahumekera kati:
nimwakire mwemu yera, kandi abo muzoharira ivyaha bose bazoba babihariwe, ariko abo mutazobiharira bose ntibazoba babihariwe.
Ariko Toma ari we hasa umwe wo muri bamwe 12 ntiyari kumwe nabo aho Yesu yaza. Abandi bigisha baramubwira bati:
twabonye umwami.
Nawe arabishura ati:
nintabona inkovu z'imambo mu biganza byiwe ngo nkoze urutoki rwanje mu nkovu z'imambo ngo nshire urushi mu rubavu rwiwe sinemera.
Maze iminsi 8 ishize abigisha bari mu nzu kundi gusha na Toma bari kumwe. Yesu araza imyango yari yugaye abahagarara hagatati:
amahoro abe muri mwebwe.
Maze abwira Toma ati:
zana hano urutoke rwawe urabe ibiganza byanje, zana n'urushi urushire mu rubavu rwanje
ntacu ubu utizera ariko ubu wizeye.
Toma aramwishura ati,
Mwami wanje kandi Mana yanje.
Yesu aramubwira ati,
wijejwe nuko mbonye, harahiriwe abatarinze kubona yamara bakizera.
Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo. Ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari we Kristo, umwana w'Imana, no kugira ngo mwizeye mugire ubugingo mu izina ryiwe. Yohana ikigabane cya 21. Hanyuma y'ibyo Yesu yiyereka abigisha ukundi gusha ariko kiyaga cy'i Tiberiya. Kandi uburyo yiyerekanye n'ubu, Simoni Petero, Toma ariwe Hasa, bari kumwe na Natanayeli w'i Kana i Galilaya, n'abana ba Zebedayo n'abandi bigisho babiri. Simoni Petero arababwira ati,
ndagiye kuroba.
Nabo bati,
natwe turajyana nawe.
Barikora batambukira mu bwato. Muri iryo joro ntibagira icyo bafata. Umutwenzi ugitambika, Yesu ahagarara ku musenyi, ariko abigisha ntibamenya ko ari we. Nuko Yesu arababaza ati,
bana, hari icyo kurya mufise?
Bati,
oya.
Arababwira ati,
nimuterere urusenge iburyo bw'ubwato muraronka.
Nuko baraterera ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifi zari isinzi. Wa mwigisha Yesu yakunda abwira Petero ati,
n'umwami Yesu.
Simoni Petero yumvise ko ari umwami akenyera impuzu kuko yari gusa, araheza yikubita mu kiyaga. Ariko abandi bigisho baza mu bwato kuko bari hafi y'umusenyi, hari nk'intambuka ijana, bakwega urusenga ruri mu ifi. Bafashe umusozi babonaho umuriro w'amakara n'ifi zigeretseko n'umutsima. Yesu arababwira ati,
nimuzane ifi kuzo muhejeje kuroba.
Simoni Petero aja mu bwato akwegera urusenga umusozi gwuzuye ifi nini nini 153, kandi naho zari zingana zityo urusenga ntirwacitse. Yesu arababarira ati,
nimuze murye.
Ariko mu bigisha ntihagira utinyuka kumubaza ati, urinde? Kuko bari bamenye ko ari umwami Yesu. Yesu araza yakira umutsima arawubaha n'ifi nuko. Ubwo bwari ubugira gatatu Yesu yiyereka abigishwa amaze kuzuka mu bapfuye. Nuko barangije kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati,
Simoni umwana wa Yohana, mbega urankunda kurusha aba?
Nawe ati,
ego mugenzi, wowe urazi ko nkumubwira.
Aramubwira ati,
ahura imyagazi y'intama zanje.
Yongera kumubaza ubugira kabiri ati,
Simoni umwana wa Yohana, mbega urankunda?
Nawe ati,
ego mugenzi, wowe urazi ko ndagukunda.
Aramubwira ati,
ragira intama zanje.
Amubaza ubugira gatatu ati,
Simoni umwana wa Yohana, mbega urankunda?
Petero arababara kuko yamubajije ubugira gatatu ngo mbega urankunda. Aramwishura ati,
mugenzi, wowe urazi byose, urazi ko ndagukunda.
Yesu aramubwira ati,
ahura intama zanje. Nukuri ndakubwire koko, ukiri umusore warikenyeza ukaja aho ugomba, ariko aho uzosazira uzogorora amaboko uwundi agukenyeze akujana aho utagomba.
Icyatumye avuga atyo kwari ukwerekana urupfu azopfa ashimagirisha Imana. Amaze kuvuga atyo aramubarira ati,
nkurikira.
Petero arakebuka abona wa mwigishwa Yesu yakunda bakurikiye, umwe yari yegamiye mu gikiriza cya Yesu hamwe basangira, akamubaza ati, mugenzi, ninde azokugura? Nuko Petero amubonye abaza Yesu ati,
mugenzi, uwe bizoba bite?
Yesu aramwishura ati,
namba ngomba ko azogumaho kugeza aho nzozira, bigutwaye iki? Wewe nkurikira.
Nico catumye iri jambo rikwira mu bavukanyi ngo uwo mwigishwa ntazopfa. Ariko Yesu ntiyamubwiye ko atazopfa, ariko yavuze ati, namba ngomba ko agumaho kugeza aho nzozira, bigutwaye iki? uwo ni wa mwigisho yashingiye intaha ivyo kandi niwe yabyanditse kandi natwe tuzi yuko intaha iyi wari yukuri. Ariko hariho nibindi byinshi Yesu yakoze byo kwandikwa bidondowe kimwe kimwe ngirango n'isi nayo ntiyokwirwamo ibitabo byo kwanditswe.